mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo uguhitamwe umugeni bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 29 ku mugoroba ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe 1965 i Los Angeles, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi barwaye sinshobora kubashikirira rimwe bose, ariko nihamfirize atankegana nezerewe gusubira kuba ngaha muri iri joro muri inyubakwa nziza muri uyu mukwe mwiza w'abantu. Kandi twariko turinjira aho hanze haheze umwanya muto abantu bahagaze hanze kwibarabara bavuze ko badashobora kwinjira. Hanyuma navuze nti yemwe nkumbure nobaronkera ikibanza, ariko ntibabaretse ngo bamanuke. Rero ndababajwe n'uko tudafise ikibanza kibakwiye. Bavuze yuko inzu yo kuzimu yuzuye nayo, kandi rero ibyo biratubabaje, ariko turanezerewe kuba nga turanezerewe kandi kubona uyu mugore mwiza w'abakozi b'Imana bagwiza atunga ngaha hamwe n'intumwa zose zivuye mu bice bitandukanye by'igihugu. Nagiriwe ibakwa rihambaye muri iki gitondo mu mwanya w'akavuna n'umusasi, ibyo mfata nk'agaciro atankeka kuvugira imbere y'aba bantu beza. Nari ku cigwa igishishwa ntigishobora ntikizoraganwa n'urubuto. Sinashoboye kugiye kandi ntiyaryara ikosa rya mwene data. Yagerageje gusaba umukozi w'Imana ngo atwemerere kuhaguma igihe gito, ariko ntiyabikora namba. Ndashimye ibyo atankeka mwene data Demos, ni byiza cyane cyane atankeka. Ndagushimiye kubwo bugwaneza bwawe n'umutima uwo ari we wese, ariko ntibari kutwemerera kubikora. Rero twarageragezwe twategerezwa guhagarika, nzobigaruka ku kindi gihe kugira ngo ndabiheraheze. Igishishwa ntigitoraganwa n'urubuto. Mwabitahuye mwari mwebwe mwari ngaha, ndizera ko byari bikwiye ku buryo byumvikana. Rero ndabizi muri iri joro hariho neza y'ibiganiro. Sinshaka rero kubagumiza hano igihe kirekire ku buryo ngo bihusha, kubera yuko niyumvira yuko atankeka byabaye iby'ingirakimaro ku bantu bizera Pentekote. Birya biganiro twabonye rindi joro umugwi abantu beza inyisho nziza cyane zitumbereye, byatumye numva neza neza kubona ibyo. Nizera yuko umwami abahe zagira muri iri joro, kandi ubuza kuraba wese ashobore kwizera iryo nisengesho rivuye umutima. Kandi amakuru menshi araza uyu munsi avuye mu makete no muri za telefone z'abantu benshi bakize indwara muri iki gikorane. Narabinezererewe cyane, ibyo ni kubona abantu barwaye ubwo n'ubwoko bw'igikorwa cyanjye. Nduga hano kuvuga ubutumwa, jewe murabizi sindi umuvuga butumwa, ariko jewe hamwe n'ibi ndimburo yanjye yikentuki jewe hamwe n'ayo majambo yose sinshobora kuvuga nk'icyo twita umuvuga butumwa w'iki gihe. Sinshobora gufata icyo kibanza kuko n'amashuri mfise, ariko ndakunda kugaragaza ibyo ndabizi ko ku bantu nka cyangwa ibyo numva ko ndabizi ko ku bandi uko nabyize uko ari kuri jewe. Uwo ni ubuzima bwanjye bwose. Ibyo noshobora kwitega buba byose n'ibirenze ibyo nokwiyumvira ko noshobora kugira umugenzi bigoranye ku isi nk'iri. Umuhungu muto ariko atankeka. Ndashima kubwo abagenzi bahambaye uyu munsi. Ndi mumbabarire, avuze ati nsansa n'ubudatumbereza neza hano ahantu hanaka. Rero kugira ngo twinjize neza mu gikorane, reka tuzingure ku bisomwa bimwe mu byanditswe. Nama nkunda gusoma Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana, ndabyizera kandi nizera ko ari ijambo ry'Imana ridatsindwa. Rero ubu mfise ibyanditswe bike byanditse hano no muri bimwe nanditse, nifuza kwisunga mu mwanya muto. Nkumbure mu minota 45 hanyuma turaza gusohoka hanze ko tuja kuraba ibiganiro byiza cyane muri iri joro, kandi nizera ko Imana izobandanya ibahezagira gushika ku iherezo. Kandi cyo mutegerezwa gukora, hanyuma negerezwa kunyonga nerekeza Tucson yamara muri iri joro. Murabona rero murashobora kwiyumvira n'ahantu nyonga ikiringo cy'amasaha 10, hanyuma ngiranje mu mahanga. Kandi negerezwa gufata urucanco rw'inyongo mu gatondo muri leta. Rero ntegerezwa kuja hariya narasubirije ubuheruka, kandi ubu ntibazosubira kwemera ko ndaba ahakanira. Kandi ntegerezwa gufata urundi rucanco rwa tetanusi hamwe na tifusi kugira ngo ngire inkomezi. Rero ndashima cyane ku aya mahigwe hamwe n'igiko korane ciza twagize imbere y'igikorane gikura atankeka. Byaranejere cyane umutima wanjye muri umugwi w'abantu beza nizera ku Imana izobahezagira. Aho igihe gihambaye kigeze kijya gitondo kinini ya gihambaye hariya hakurya ci hindukirije ubwacu mu yaraska mu misi heze cyasubiye gutera umurizo wacu muri iki gitondo hafi hepfo mu micungararo ya Washington. Cyo shobora gutumbera muri iyi nzira byoroshye cyane, kandi hamwe mwe mugera yumbwira neza kahari umuntu yamye yishura ambaza ati mbega bizobera hano mwene data bra nawe asindabizi sinabizi namba gushika ndabimenye uko nukuri nama nifuza kubabera umwizigirwa sino kwibaza gusa mfata ibyiyumvira ibyo ari byo byose canke bimwe ibyo nizera canke ikintu nkico iyo ndabibabwiye bizobemwe ategerezwa kubabwira ubwa mbere hanyuma nkababuzo nkazobabwira ndazi yuko siyo siri kwiranyiganyizwa turi mu gihe cyihereza ariko ikintu kimwe nagerageza kuba mwene data Shakariyani yamye avuga muri iki gitondo ukuntu yahora aca mu mirongo yo gusengerwa hanyuma agashikari ya hepfo maze agatorera amakarati imbere y'uko abantu baze hanyuma akazira abamaze akaraba nimba n'ababwiye ibyo baba banditsaho bandika ibintu by'ubwoko bwose ku makarata yabo yo gusengerwa murabizi kandi yashaka kuraba gusa nimba byari byo yavuze ati mu majana yari yisuzumye nta kwihenda kuri gigera kuhaba na kwihenda kuri gera kuhaba murabona kuko mu gihe ari imana hamwe no kwiyinjiza muri ivyo kanje rero ko bari kwihenda kumva kundanga umukobwa muto yase yicaye ariko aranyumviriza ubuyaji wanje ntagiye kinini yagiheze yari yarose yavuze ati mwene data Branham indoti siguri kinavuze ni sindabizi mushiki wanje ntegerezwa kubimenya hamwe umwami yo bimbwira rero narabandanije mbaze girageza kubaza umwami ariko ntiyigeze ambwira yo ya mukobwa muto yaragarutse yavuze ati none ubu bisobanure indoto yanjiri he navuze ni ingoha n'umukunzi cara navuze ni so na nyoko n'abagenzi banje beze urabona kandi baje inzira yose bapfa muri Canada barakurutse hanyuma babana nanje ngaha bizera ibyo ngerageza kuvuga kandi sinigeze mbwira umuntu wari we wese ikintu cyari cyo kitari cyo nibigira nkana mu buzima bwanje nimba jewe nibaza yuko nzi izo ndoti si ikinzi ndoti zigura ariko kugeza igihe mbonye iyo ndoto bwanje hanyuma akambwira icyo isigura sinshobora kukubwira urabona hamwe ndo dende keranye ikintu gusa hashobora kuba igihe ngo nkenera hagati y'ubuzima n'urupfa nyuma rero ntumenye nimba wonyizera cyangwa utonyizera namba ndakubwira ikintu icyo ari cyo cyose mu izina ry'umwami n'ukuri niwe yakimbiye kandi gushika ubu muri imyaka yose ku isi no ku mpande zose z'isi ntiyigeze kubaho kwihenda na rimwe kubera kandi ubu murazi yuko ikiremwa muntu kidashobora kuba ikitananirwa bisaba mwe mu Imana gukora ibyo rero ubu mfise ubutumwa nashinzwe kandi inshuro nyinshi nafashwe mu bantu yemwe nkumbura umuntu atigeze yicara ngo yiyumvira umunota umwe gusa ko ndi uyo nari umuntu mubi yuko nakunda abantu kandi ko nama ndiko ndaba aturubika kandi byo sibyo ndakunda abantu ariko murabizi urukundo rurakosora hama umuhungu wawe mutoya yoba yicaye mu ibarabara aho hanze yo hanyuma yakavuga uti jiniyoro mukunzi sishaka kuja hanze ariko n'imiduga imuci iruhande ku muvuduko mwinshi hanyuma ukamwinjiza agasubira gusohoka yiruka abasha ukwiye kumukosora nimba umukunda uzobikora utegerezwa hamwe wobona umuntu areremba hejuru y'uruzi yerekeza ku isumo ry'amazi mu bwato butoya ukabuti yuko ubwato buhava butwibira ashikira isumo y'amazi wovuga uti Yohana we nkumbure ukwiye kwiyumvira kanya nkumbure ushobora kutarokoka hamwe noba nzi yuko ata aza kurokoka nohava mpakwa kumukura mu bwato ku nguvu kubishoboka kuko n'urukundo rubikora rero ubu muri ubu butuma mvuga sinigera ngerageza kuzana inyigisho yariyo yose cyangwa n'ibindi ndabikora mu ishengero ryanje bwite ariko yahanze n'abagabo n'abagore ndibo mu madini atandukanye n'ibyiyumviro bitandukanye ngerageza gusa gufata mu buryo bworoshye sigusigura ariko bikwiye ku buryo nimba waravutse kubwambwe mu Imana nizera kuzota icyo nshaka kuvuga mu bwato bw'abakristo Methodiste Presbyterian rero muri iri joro nshaka kuzingura mu itangwa igice cya 24 ndashaka gusoma guhera ku murongo wa 12 igice cya 24 arasenga ate uhoraho data buja Aburahamu ndakwinginze mpa kugira amahigu uyu munsi ugirire neza data buja Aburahamu mpagaze kwiriba kandi abakobwa babo mu gisagara bahava basohoka baze kuvoma yenda se bibe bityo mwigeme ndibubwire ndi ndakwinginze ururutse mu bindi wawe nywe kwa kanyishura ati nywa ko n'ingamiya zawe ndazihazi nywe yabari wa watoranije isa ku musabyi wawe ibyo nibyo bimenyecho yukugiriye neza data buja
hanyuma rero mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana ico ni icyambere muri bibiri itangiriro rero mu nyuma muri bibiri ndashaka gusoma mu gice cy'ibiri na cy'ibyahishuwe Yohana mu murongo w'icyenda turazi ico cyanditswe cyo mu itangiriro hano
scripture of Genesis here, you read the whole chapter
if you wish. God
Imana irungika Eliyezeri
canke Aburahamu arungika Eliyezeri mu mbabarire guhitamo umugeni wa Isaka hanyuma Rebeka mwiza yarasohotse kandi nk'inyishu itunganye ku isengesho Eliyezeri umukozi wa Aburahamu yari amaze gusenga.
Now in the ninth verse of the 21st chapter of
Yohana,
and there came to me one of the seven angels and said to me, "Who are the seven angels and talk to thee, come hither, and I will show thee the bride, the Lamb's wife." Now I want to take for
a
subject tonight.
Kuri ibyo uguhitamo umugeni kandi ibi ni asangwa mwene data wanje afata amajwi yo bikora. Iyi ni bande mushobora kubandanya muza kumukayisohora kandi rero muri ibi ntibisigura neza yuko ndiko ndavugira iri koraniro riri ngaha, ariko aya mabanda ajya ku isi yose asobanuwe hafi yo mu ndimi nyinshi imbere no mu bihugu by'intakebwa ku isi yose. Turarunga ikizo bande ku bantu kubwishyira hamwe ry'ishengero kandi zirasobanurwa kandi byose bica mu mashyamba ya Afurika no mu Buhindi kandi zijyanwa ku isi yose. Rero mu guhitamo umugeni mu bintu byinshi by'ubuzima duhabwa guhitamo uburyo bwo kubaho ubwabwo no guhitamo, turafise uburenganzira bwo kwikorera inzira yacu, guhitamo inzira zacu dushaka kubamo. Amashuri ni uguhitamo, turashobora guhitamo nimba tuzokwiga cyangwa nimba tutazokwiga, uko ni uguhitamo dufise. Icyiza n'ikibi ni uguhitamo. Umugabo wese, umugore wese, umuhungu n'umukobwa ategerezwa guhitamo nimba agiye kugerageza kubaho neza cyangwa kutabaho neza. N'uguhitamo, guhitamo n'ikintu gikomeye ahuja ibihe bidashira n'uguhitamo. Kandi nkumbure muri iri cyo bamwe muri mwebwe bahava baba bahitamo aho muzomara ibihe bidashira. Imbere yuko irigi gikorane gihera muri iri joro hazobaho igihe kimwe aho nimba waransa Imana inshuro nyinshi hazobaho igihe kimwe uzoyanka ubwa nyuma. Hariho umurongo hagati y'imbabazi n'urubanza kandi ni ikintu giteye ubwoba ku mugabo cyangwa umugore, umuhungu cyangwa umukobwa kurenga uwo murongo, kuko nta gusubira inyuma iyo ujabutse icyo gihe ntarengwa. Rero muri iri joro harashobora kuba ari igihe benshi baza gufata ingingo zabo aho bazomara ibihe bidashira. Hari ukundi guhitamo dufise mu buzima, nabyo ni ibi: umugenzi w'ubuzima, umusore cyangwa inkumi atanguye ubuzima, yahawe uburenganzira bwo guhitamo. Umusore arahitamo, umukobwa akiri muto afise uburenganzira bwo kubyemera cyangwa kubyanga, ariko bira ari uguhitamo ku mpande zombi. Umugabo n'umugore bafise uburenganzira bwo guhitamo, kandi ufise uguhitamo nk'umukristo, ufise uguhitamo ishengero hano muri Amerika gushika ubu ushobora kujamo. Ayo n'amahirwe yawe bwite y'Abanyamerika guhitamo ishengero iryo ari ryo ryose ushaka kubera umunywanyi. Uko ni uguhitamo, ntutegerezwa kuja muri ari ryo ryose muri yo utabishaka. Ariko nimba ushaka guhindura uva muri Methodist uja Baptiste cyangwa umukatoliki uba mu Proporoti cyangwa n'ibi, nta muntu n'umwe ashobora kubikubwira cyangwa kugutuma kuza mu ishengero. Uko ni ubona umwitegembyo wacu, iyo niyo demokarasi yacu. Umuntu wese ashobora kwihitiramo umwitegembyo wo gusenga, kandi ico ni ikintu gikomeye Imana idufashe kukigumya igihe cyose dushoboye. Urafise kandi uguhitamo nimba mugiye uhisemo n'ishengero, urashobora guhitamo nimba wewe muri iri shengero, nimba uzohitamo ishengero rizokurongora gushikaho uzoba ibihe bidashira. Urashobora guhitamo ishengero rifise nemera kanaka ko wiyumvira yuko iyo nemera ariyo ushaka gusa, cyangwa irindi shengero rifise nemera yayo. Hanyuma
marero hari ijambo ry'Imana ushobora kuri hitamo utegerezwa ku hitamo hari icagezwe kitanditse muri twebwe cyo guhitamo nizera ko yari yari igihe kimwe hejuru ku musozi Karumeli nyuma yo guhangana mu gihe gihambaye iki kibazo turi hafi gushikira ubunyene kandi birashoboka birashoboka kuri wewe canke jewe iri joro ko duhitamo nk'ibyabaye ku ho ku musozi Karumeli mu by'ukuri nibaza ko biriko biraba ku isi yose ubu ariko vuba hazoba igihe hahuzotegerezwa guhitamo namwe bagabo hano mu mashengero y'amatini yanyemera ibigusa ku igihe kibashikiriye aho muzohitamo muzoja mu nama y'isi canke ntimuzosubira ku bidini mutegerezwa kuzobikora kandi uko guhitamo kurange vuba.
You're going to have to do that. And that choice is coming soon.
Kandi ni ibintu biteye ubwoba kurindira gushika kuri icyo gihe cya nyuma nabyo kuko urashobora kwakira ikintu utoshobora gupfa kuwikuyemo urabizi hariho igihe ushobora kuburirwa hanyuma hamwe worengana uwo murongo wo kuburirwa rero uba umaze gushigwa ku ikimenyetso ku rundi ruhande uri ku ikidodo mwibuke igihe umwaka wa yubire wagera hanyuma umuherezi yagenda avuza inzamba yiwe kugira ngo umuja wese aronke umwidegembyo ariko hamwe bo kwanka kwemera umwidegembyo wabo rero yategerezwa kujyanwa mu rusengero ku nkingi kandi bamutobora ku gutwi n'umugera hanyuma ga akorera shebuja igihe cyose cyashyirwa ku gutwi kwiwe nk'ikigereranyo cyo kumva ukwemera kuva ku kumva yarumvise iyo nzamba ariko ntiyashatse kuyitegera akandi inshuro nyinshi abagabo n'abagore barumva ukuri kw'Imana akandi bakabona ko kugaragajwe kandi kwemejwe ukuri ariko yamara ntibashaka kubyumva hariho izindi mpamvu hariho ubundi buryo bwo guhitamo bafise kuruta guhangana n'ukuri n'ibigaragara ku bw'ibyo amatwi yabo arashobora kugagwa ku butumwa bwiza ntibazosubira kubwumva ubugira kandi mpa nuro nobahiyo Imana ivuganye n'imitima yanyu nimuce mukora ubwo nyene Eliya yabahaye uguhitamo ko bakwiye uyu munsi nimwitoranirize uwo muzokorera asanga warahariwe Imana nimumukorere naho nyene niyababa yarariyo Imana bariyo mukorera rero nk'uko tubona ko ibintu byose bisanzwe ari bigereranyo by'ibintu bya mwemu nk'uko twabibonye ku kigwa cyacu muri iki gitondo kwizuba na kamere ka ibyo iyo yari Bibiliya yanje ya mbere imbere y'uko nsoma urupapuro muri Bibiliya narinzi Imana kubera yuko Bibiliya yanditswe ahantu hose mu byaremwe kandi ihuye neza n'ijambo ry'Imana ukuntu urupfu guhambwa izuka n'ibyaremwe n'izuba riseruka rigenda rirenga ripfa rigasubira guseruka hariho ibintu byinshi twoshobora kuregereranya Imana mu byaremwe dutegerezwa kwirengagiza kubw'ubutumwa bwiza rero nimba ibya mpemu cyangwa ibisanzwe ari ibigereranyo by'ibya mpemu rero guhitamo umugeni mu bisanzwe n'ikigereranyo cyo guhitamo umugeni umugeni mu bya mpemu rero ni ikintu gikomeye iyo tugira duhitemo umugeni umugabo uko indahiro hano yari gushika urupfu rudutandukanije uko niko dukwiye kubigumiza kandi mu gufata iyo ndahiro imbere y'Imana no ku rupfu rwonyene ruzobatandukanye kandi niyumvira yuko twotegerejwe umugabo afise ibyiyumviro byiza ategura kazoza ko yo tegerejwe guhitamo uwo mugore yitonze witondera ibyo ukora kandi umugore ahitamo umugabo canke yemera guhitamo k'umugabo akwiye kwitondera rwose ibyo akora cyane cyane muri iyi minsi umugabo akwiye kwiyumvira no gusenga imbere yo guhitamo umugore nibaza yuko uyu munsi impamvu buhari imanza zo kwahukana nyinshi ku buryo ku isi ya Amerika turi imbere mu manza zo kwahukana turi imbere y'isi yose hano hari ukwahukana kwinshi kuruta ahanda hariho hose iki gihugu kandi byitwa ko turi twiyumvirwa ko igihugu cy'abakristo mbega ugucokorwa sentare zacu zo kwahukana nibaza ikibitera nuko abagabo bagiye kure y'Imana n'abagore bagiye kure y'Imana kandi turabona yuko yaba umugabo yosenzere n'umugore agasenga kuri icyo kibazo atari ukuraba amaso meza gusa canke ibitugu binini yabikomeye canke ibintu nk'ibyo canke urundi rukundo rw'isi ariko akabanza kuraba Imana akavuga ati Mana uyu n'umugambi wawe nibaza yuko uyu munsi hariho uburiganya bwinshi nko kwishuri iyo iy'abana baje mu gito benshi mu bana bo mu kibana baba bagenzi banje baje mu maze bakavuga batumwere data Branham wo dusengera turafise ikibazo uyu munsi nizeri joro ryose kandi umenga sindabibona neza ko niteguye mu nsengere niyumvira yuko umwana wese w'umunyeshuri ubishatse nimba kandi abavyeyi kumeza mu gitondo mushobora kuvuga muti yo Yohana uyu munsi afise ikibazo reka tumuse ngeru nibaza yuko byotsindi byoshobora gukora mu buryo bwa ribwo bwose canke kuraba impanuro z'abandi maze ukiba ngira ngo uramutse uje hanyu mu gasengera ico kibazo kandi namba twosuzumye ibyo turiko turakora igihe natugiye kuba ku rugo igihe duhitamo umugore wacu umugabo wacu namba twobisuzumye neza umugabo yotegerejwe gusenga yivuye inyuma kuko yoshobora konona ubuzima bwiwe bwose mwibuke ko iri ryo sezerano ari gushitse urupfu rudutandukanije
making the wrong choice
rero uko konona ubuzima bwiwe mu guhitamo nabi ariko namba biza gahitamo nabi maze akarongora umugore atabereye kuba umukenyezi wiwe kandi agapfa kubikora uko ariko kose rero nikosa ryiwe namba umugore afashe umugabo kandi aziko atabereye kuba umugabo wiwe rero nikosa ryawe wewe umaze kumenya iciza n'ikibi rero ntiwotegerejwe kubikora imbere yo gusenga cyane nuko nyene bigenda mu guhitamo ishengero rero mutegerezwa agusengera ishengero musengeramo mwibuke amashengero afise impemu kuri yo rero sinshaka kuba umuntu anegura ariko ndabona ko ndi umuntu ashaje akandi ntegerezwa kuva ngaho umunsi umwe akandi ntegerezwa kuzokwishura ku munsi w'urubanza kuvyo navutse iri joro canke ikindi kintu ico ari cyo cyose kandi jewe kubw'ibyo ntegerezwa gupfa rwose no gucirwa urubanza by'ukuri ariko ugiye mu ishengero maze namba uzokwitegereza uko iryo shengero ryigenza witegereza gusa umwungera akanya kanaka rero uzobona ko iryo shengero ryigenza nk'umwungere rimwe na rimwe nibaza namba tutaronka impemu y'uwundi mu gishingo cya mpemu yera uja ahantu aho umwungere akara cyane kandi abandanya uzobona ko ikoraniro rimeze cyo kimwe nzokujana kwishengera aho mba umwungere ahagarara acegeza umutwe inyuma n'imbere witegereza ikoraniro bakora cyo kimwe ufata umwungere umire gusa ikintu icyo ari cyo cyose mu bisanzwe ishengero rizokora cyo kimwe rero namba nategerezwa guhitamo ishengero n'utora ishengero rya bibiliya ry'inkomoko rifise umushinga ubutumwa bwiza bwuzuye namba nategerezwa guhitamo rimwe ryo gushiramo umuryango wanje hitamo naravye abahungu wundi munsi umuhungu wa mwene data Shakariya n'umukwe wiwe bankuye ngabaja gusengera umusore umuririmbyi umuhungu mwiza nagarutse gusa Fred Barka niryo ryari izina ryiwe yari avuye mu rugendo kandi barampamagaye ko Fred yari akumfiro kandi rero imbere yuko nshobora kwinjira mu nzu ubundi butumwa bwaraje buti ashobora kuba apfuye ubunyene kandi yavuze ko yaviriranye mu bwonko kandi yari yadadaraye kandi yari ko arapfa n'umugore wiwe yashaka ko ndamusengera rero niyumviriye ndiyo ninagerageza kugenda n'indege azoba yapfuye imbere yuko ngera hariya kandi ashobora kuba yapfuye ubu rero nahamagaye byihuta maze ndonkurya mupfasoni mutoya kui telefone kandi kandi twacomeze telefone no kugutwi kwa Fred ntiyashobora kumira bamuha uburyo bwo kumira bikekoreye kandi giye twamusengera avuze akora ikimenyetso gikura umuhogo wiwe yashobora kumira abaganga ntibabyemera bamujanye haze kandi yashobora kumira yari yicaye uwundi munsi ishengero guhitamwo ishengero itelefone yavuze haraheza kanye iki gitondo umunywanyi wo mu ishengero ryanje akaba ari umugore w'umubatiste w'ukuri wire usivire yapfuye kare mu gitondo kandi ishengero ryanje muhira umugwi nyawo w'abantu bishikanye bakoraniye hamwe maze baramanuka imbere y'uwo ujejwe akutunganye kiziga ciwaza amukora ko barasenze gushika ubuzima bumugarukamwo kandi ni muzima iri coro.
The elders are my church.
Abagore bishengero rya abakuru yemwe barigishijwe kwizera ko ibintu byose bishoboka akuza ku mana bivuye ku mutima kubwibyo utegerezwa guhitamo neza.
So you must make the right choice. Again,
ubugira kandi ubwoko bw'umugore umugabo ategerezwa guhitamo
will reflect
buzokwerekana ibyifuzo byiwe na kamere yiwe.
Namba
umugabo ahisemo umugore atari we byerekana kamere yiwe kandi icyo yiboheye ko cyerekana by'ukuri kiri muri we. Umugore yerekana ikiri mu mugabo igihe amuhisemo ngo amubere umugore yerekana ikiri bwina muri wico yovuga cyose hanze itegereza icarongoye. Ngiye mu biro by'umugabo kandi avuga ko ari umukristo ibimanitse ku mpome zose urya muziki w'isi uvuga sinitaho ibyo avuga sinizere intayewe kuko impwemu yiwe igaburirwa n'ibintu n'ibyo bintu by'isi byoge ndagute tuvuge namba arongoye umukobwa w'umuririmbyi w'umugwe munaka canke nzogenda gute namba arongoye umukobwa w'ikigenze canke umuriketa mwiza agezweho vyerekana ico afise mugenge bwiwe ico urugo rwiwe muri kazoza rugiye kuba kuko yamufashe kugira ngo amurerere abana kubwibyo vyerekana ikiri muri uwo mugabo. Umugabo afata umugore nk'uwo yerekana neza icyo yiyumvira cya kazoza. Mwoshobora kwibaza umukristo akora ikintu nk'icyo? Oya mugenzi, sinobishobora. Umukristo w'ukuri ntazoraba abo bakobwa beza n'abakobwa b'abaririmbyi b'imigwi minaka n'abakobwa b'ibyigenze azorondera kamere y'umukristo. Rero ntushobora kuronka ibintu byose. Utegerejwe kuba hariho umukobwa umwe mwiza rwose kandi uwundi mukobwa nk'umure ni igihagararo ni cyiza kuri kurusha uyu kandi wotegerejwe gufata umwe ukamuguza n'uwundi. Ariko namba adafise igihagararo cy'umupfasoni cy'umugore kandi we sindaba ngo ni mwiza cyangwa si mwiza, byiza woraba ingeso ziwe yoba mwiza cyangwa atoba mwiza. Rero kuko birabereye namba umukristo yohisemo umugore yotegerejwe guhitamo umugore nyakuri yavutse ubwa kabiri ataravye ukunge nasa icari n'ibimugize kandi rero byongeye ibyo bigaragaza kamere kava akumana kiwe bwite kandi bigaragaza ikiri mu byumviro byiwe ni bizoba muri kazoza kuko umuryango we uzorerwa n'umugore nk'uwo kubw'imigambi yiwe yo muri kazoza y'urugo rwiwe. Aramutse arongoye umwe muri aba bariketa batoya bagezweho abakobwa b'ibyigenze yo kwitega iki? N'ubuhe bwoko bw'urugo umuntu yoshobora kwitega kuronka arongoye umukobwa atitwara neza bikwiriye kugira ngo agume muhira ngo yitware
riri ku rugo akabashaka gukora hanze mu biro by'umuntu munaka azoba umutsetswa nzumubuhe bwo uzobufise aba yaya nibindi byose nibyo rero sinkunda cyane iyi ngendo igezweho yaba agore bakora igihe nabona babagore bambaye imyambaro y'akazi bagenda batwara mu bisagara hose bari ku mapikipiki nk'abapolisi ni ibitera soni ako gisagara icyo ari cyo cyose kizoreka abagore ngo bakore ibyo murabona murabona mu gihe hari abagabo benshi badafise akazi byerekana ukwiyumvira kugezweho kw'igisagara cyacu byerekana ugutituka ntidutegerezwa kuba dufise abo bagore hanze nka kuriya ntacyo bafise bakora hariya hanze nka kuriya igihe imana yaha umugabo umugore yamuhaye ikintu cyiza kurusha ibindi yoshobora kumuhavuye akazi ariko iyo umwe yagiye kugerageza gufata ikibanza cy'umugabo icyo gihe aba ari hafi ikintu kibi cya nyuma yoshobora kuronka rero ibyo ni byo murabona rero dushobora kubona uko bikora mu buryo bwa mpemu ndandandazi yuko ari bibi mwiyumvira yuko ari bibi ariko n'ukuri ntiturajwe ishinga n'ukuntu ari bibi dutegerezwa guhangana n'ukuri ibyo ni byo bibiliya yigisha urabona rero turabona ngaha neza umugambi wa mpemu umugambi w'imana waho izoba muri kazoza hamwe n'umugeni wayo wo muri kazoza uja ahabona ubu namba umugabo arongoye umukobwa w'ikigenze murabona icyo arondera ku bwa kazoza umugabo niyarongora umugore atazoguma imuhira murabona icyo arondera muri kazoza kandi igihe kimwe na ibyo byumvikana nk'ibintu bibi cyane numva gusa bino bivuga kandi jewe mu bisanzwe iyo numvise nivuga icyo kintu ntegerezwa kukivuga kandi mu bisanzwe aba ari inzira y'imana na nahora njyana n'umuntu yari afise iraro ryakorana twakorana kugura inka kandi nabona uwo mutama igihe cyose araba neza na neza mu maso hinyana imbere yo kujya kuyicira amahera maze agahindukiza umutwe we akaraba inyuma n'imbere naramukurikira uko byagendaga muraba kandi yayiraba hejuru no hasi namba yasa neza igihagararo hanyuma agahindukiza akayiraba mu maso kandi rimwe na rimwe yo guce umutwe wiwaka akegera kure yayo navuze Jeff nshaka kukubaza ikintu kimwe yavuze ati vuga Bill navuze ni kubera ikina ntaryo uraba iyo nka mu maso navuze nti isa neza inka nziza nziza ibyibushe yavuze ati nshaka kukubwira yewe ko ufise byinshi byo kwiga kandi nabitahuye nyuma yuko abimbwire yavuze ati ntibindaje ishinga ingene imeze irashobora kuba nziza mu mubiri gushika ku inono ku kinono ariko namba ifise iyo mbono y'ikinyeshamba mu maso yayo ntuzokwigera uyigura navuze nti kubera ikiga Jeff navuze nti kubera ikiga Jeff yemwe yavuze ati cya mbere yavuze ati ntizokwigera iguma hamwe kandi yavuze ati ikintu gikurikira nuko itazigera iba umubyeyi ku nyana yayo hanyuma yavuze ati bayishize mu rugo ubu nicyo gituma ibyibushe yugururiwe niyo mbono y'ikinyeshamba izokwiruka gushika ipfuye navuze nturabizi nibaza ko nizi ikintu nizeye ko ibyo byerekeye abagore nibyo nibyo iyo mbono y'ikinyeshamba imbono y'abariketa byiza woguma kure yiwe yewe ibyo bintu byose bisa n'ubururu afise hejuru y'amaso kandi sinoshaka ibyo sinibaza ko ibyo bijyanye n'umukristo ntibindabe ingene imbonesha kure hamwe n'ibinyamakuru bivuga ko ari byiza n'ikintu giteye ubwoba rwose giteye isoni nigeze kubona mu buzima bwanje igihe cya mbere nabibona ubwa mbere hari hano muri kafetariya ya Clifton igitondo kimwe mu gihe cy'akavuna musase nabonye bamwe mu bagore bakiri bato baza mwene data gambriti yara agishika hamwe na jewe yari yamanutse ingazi aja hasi hanyuma ndaraba hanyuma uriya mukobwa arinjira naribajije ntiyemwe jewe sinzi sinari bwigere ndabibona acyari ikintu kinakayo byasa nuko yari ko arabona murabizi yasa nk'umuntu atwenza siniko ndavuga ibyo ngo ntwenze ndiko ndabivuga murazi narabonye imibembe ndi umumisiyonari narabonye ubwoko bwose bw'ubumuga murabizi bwa tumwe n'indwara rero munari ngiye gukwegerwa mugore akiri muto hanyuma ndamugira nti jewe ndi mu akozi w'Imana ndasengera abarwaye wowe ukunda ko ndagusengera kandi sinari byigere mbona ikintu gico hanyuma rero ngaho babiri canke batatu barenga binjiye na meze nk'ubusubiye inyuma hanyuma rero ndarindira hanyuma mwene data aragambiriti yarajere navuze ni mwene data aragambiriti arashobora kuba ari hano navuze nti urya mugore afise ingorani yahe murabona hanyuma avuga ati ibyo namarangi yavuze ati yemwe manawe murabona nari nibwiye ko ategerezwa kumushyira mu nzu y'abanyamibembe ahantu hanaka murabizi ntiyandukiza abandi bagore ariko murabizi mutegerezwa kugira umugambi mu akaraba mugasenga igihe muri komu murahitamo kuko turabona kubwira ijambo ryasezeranywe w'umugeni umugabo azohitamo azogaragaza imico y'umugabo bigaragaza ikiri muri we ubu murashobora kwibaza umugabo yuzuye mpemu yera afashe ikintu nk'icyo ngo kimubere umugore gusa si sinda bibona mwere tubu nkumbure gusa ndu mutama wakazeze ariko murabizi gusa sinshobora gutahura ibyo murabona mumenye kuko bija kugaragaza biri muri we niwe azomufasha gushika urugo rwiwe rwo muri kazoza nuko rero igihe tuhinduye ubukubwa kanya gato ku ruhande rwa mpemu kandi giharabye ishengero riri mwisi rikora nk'isi byifuza iby'isi ryifata nabi isi riga riharura ibyagezwe by'Imana nk'uko itoba yarabyanditse hanyuma urashobora kwiyumvira ko Kristo atazoza gutora umugeni nk'uko woshobora kwiyumvira afata ishengero ry'uno munsi nk'umugeni ese umwami wanje sosia nshobora kubibona bingigoranye oya mwibuka ubu umugabo n'umugore n'umwe wo kwiyunga n'umuntu nk'uyu namba wo bikora bizohemukira by'ukuri kwizera kwawe muri jwewe hanyuma hanyuma rero ni gute kubyerekeye Imana yiyunga ubwayo ku kintu nk'icyo mara yahinduka umunyedini wiyumvira ko yobikora bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwako ntashobora kubikora ibyo ategerezwa kugira ingeso zayo muri we ishengero nyaryo ry'ukuri ryavutse ubwa kabiri ritegerezwa kugira ingeso zari muri Kristo kuko umugabo n'umugore ari umwe kandi namba Yesu yakoze gusa ibihimbarima akagendera ijambo ryayo maze akagaragaza ijambo ryayo umugeni wiwe ategerezwa kugira ingeso nk'izo ntiyoshoboye uko ariko kose kuba umunyedini kuko rero ntibiraba uko ushaka kuvuga ibi oya rirongorwa n'umugwa ahantu hanaka uribwira icyo gukora n'icyo ridashobora gukora kandi kenshi riba ririmo kubirometero miliyoni urenga w'ijambo ry'ukuri birababaje cyane kubona twaravuye ku murongozi nyakuri Imana yadusigiye ngo arongore ishengero ntiyigeze irungika abakuru b'uturere ntiyigeze irungika abasenyera abakaridina abapatira abapapa yarungitse mpemu yera kubw'ishengero kugira arongore ishengero igihe mpemu yera azozira azobarongorera mukuri kose azobahishurira ibi bintu n'ababwiya bibibutse kandi azobabwira n'ibigira bishike mpemu yera yategerezwa gukora ibyo ubu ishengero ry'ubu riramwanka ntibamukunda none ni gute ryobu umugeni wa Kristo abantu b'ubu bariko batora idini ry'ubu n'iki rikora ryerekana ugutahura guke ku ijambo esi ndabivuze kugira ndabababaza ariko ndabivuze kugira ryinjire bikwiye ibyina kugezaho muza kuriraba naraganishije nararaganishije abashimanye benshi ariko binyibutsa buri mu Kristo n'umugeni wiwe bumwe mu bugeni nahezagiye hano igihe giheze cyari ikintu gihambaye cyane mu buzima bwanjye haheze imyaka myinshi igihe nari umukozi w'Imana akiri muto ya mwene wacu yakora muri pewa sinzi namba
Sinzi namba umuntu numwe yibuka ibyo cyangwa umuntu atabyibuka umuntu numwe ashaje nkanje akandi uyo wari umugambi leta yari ifise akandi mwene wacu yakora hariya nk'ibirometero 48 bariko barimba mu biyaga bimwe bimwe umugambi wo kubika hanyuma hari umuhungu mutoya yakora hariya hamwe nawe ava muri Indiana na polisi nkumbureyo nk'ibirometero 160 hejuru ya Jeffersonville birahomba Changhe naba kandi hari ya hari yabwiye mwene wacu umunsi umwe yavuze ati doku yavuze ati ndashaka ngiye gushinga urugo hamwe noronka amahera akwiye iyo kuriho umuvugabutumwa doku yavuze ati yemwe musaza wanje n'umuvugabutumwa kandi ashobora kuba hezagire yavuze ati natoza amahera abantu ku bintu nk'ibyo yavuze ati washobora kumusaba namba yondaganisha nuko iryo joro mwene wacu yarabinsabye navuze nti namba atigeze arongora kera nkumbure umwe muri bo kandi bobo ni byose bimeze neza yavuze ati yemwe ego ndamubaza kandi navuze nti namba ari ukura mubwiraze hano hepfo rero haheze kageze kwa gatandatu maze uyo muhungu yaciye amanuka n'ikintu gihambaye kuri jewe kwibuka ikintu nk'ico imvura mu kumutaga hanyuma imodoka yo mu bwoko bwa Chevrolet ishaje ifise amatara afadikanijwe n'insinga ikata ikaza neza no hano imbere igihe gitoya gusa mbuze umugore wanje kandi naba nk'umusore nk'umusore mu byumba bitoye bibiri kandi da dok yari kumwe nanje hariya hejuru abarindiriye kandi umuhungu umwe yapfuye mu modoka kandi by'ukuri ntiyasa n'umukwe kuri jewe cyane umuntu uwo ari we wese nibazego nari gushobora kugura ibirato byiza ku idorari imwe n'igice kandi yari yambaye ibirato byaheze kandi ipantaro yiwe yari nini ya cyane kandi yari yambaye ikoti y'ubwoya sinibaza ko bari bamwe muri mwe bw'abantu bakuze bo mwoshobora kubyibuka yasa nuko biciye mu mashini imesura itakwanye kandi ryari ifise imirongo rinatu tunye nk'uku ku ruhande kandi umukobwa mutoya aza hariya hirya yambaye intuze yayo imwe muri izo mpuzo ntoya y'imitsi y'imirongo sinzi navuze naba ubwoko bw'ico gitambara igihe kimwe gira ha nizera yuko ari uko citwa kandi rero nasubiye kuvuga nama ndabivuga kwa navuze ava muri ya modoka hanyuma baduga ku ngazi hanyuma bamaze kwinjira wa mukobwa nibaza we ico yaba yarafise yari kanzu yonyine mbere nta nibirato yarafise haba namba mu kumaguru yari yagize urugendo rwa mugarava Indiana police yari ya hepfo yarafise imishatsi tsivye miremire imanuka ku mugongo wiye yaboneka ko yari mutoya cyane hanyuma nabugiye nti mwega wewe warakwije imyaka y'ukurongo kwavuga ati ego mushingana hanyuma avuga ati ndafise ugwete gwandise na papa hamwe na mama avuga ati byasabwa kubwerekana muri sentare nga kugira ngo numve urupapuro runko mpa uburenganzira navuze nti ni byiza navuze nti nashaka kuvugana namwe gatoya imbere yuko msengera ubukwe baricara wa muhunga gumara bahirya no hino mu cumba yari akenye cyane akubwo mwomba umushatsi acagumarya haraba hirya no hino mu cumba ntiyariko aranyumviriza jewe navuze nti mwananje nshaka wumviriza ibyo ndiko ndavuga yavuze ati ego mushinga ntaye maze navuze nti mbega uramukunda uyu mukobwa yavuze ati ego mushinga ntaye namukunda navuze nti nawe uramukunda ego mushinga ndamuntu navuze nti none urafise ahantu uzomutwara amaze kumbwira ubukwe yavuze ati ego mushinga ntaye navuze nti ni byiza rero navuze nti nshaka kubabaza ikintu kimwe numva ukorera hano haruguru muri puwea hanyuma yavuze ati ego mushinga na aya ni nka dorare 12 kundwi navuze nti wibaza ko ushobora kumugaburira yavuze ati nzokora uko nshoboye hamuna navuze nti rero ibyo ni byiza navuze nti none ni gutuja niyaja kuni gute akazi ni kahera mushika acu uzokora iki uzogenda usubire muhira kwa nyoko nazo yavuze ati oya mushinga na nzogumana nawe akana navuze nti ni gute mushinga nta nimba ufise abana batatu canke bane hanyuma ukabura icu bagaburira kandi atana kazo vize uzokora iki uzomwirukana yavuze ati oya mugenzi nzobandanya ngerageza tuzoshibo shora uko bituzocishikara uko birikoze niyumvise ukundi kandi nabonye ko amukunda by'ukuri kandi bakundana narabaraganishije rero nariyumvira yaho yamujanye imisi mike nabajije mwene wacu doka hari yavuze ati manuka New Urban igisagara gatoya hari muri Karimusi kandi hepfo akumugezaho nashize ibataho nakunda kujya imisi yose igihe nari umunyeza mu itsinga tumuyaga nkubu kuba rero mu gihe abandi bantu bicaye mbavuga ibitebu n'ibindi ninjira mu Ben maze nkamanuka kuruzi hanyuma nkasengera ico gihe hari yamaze kandi nkasoma bibiliya yanje munsi y'igiti kibi babi binini ho akorera igihungu ihinguriro ry'ibyuma hari umugwi w'ibituga bishaje bitwara ibidandazwa hari y'umuntu yari yamanutse hari yakanda tore umukimwe muri ibyo biduga bitwara ibidana acagikora mu rugo kandi yari yatoye ikinyamakuru hamwe n'imisumari y'inkofero nibangahe baje umusumari w'inkofero icari cyo ntaravi Kentucky bari hano muri ico gihe afata igita igice ikirato cinjizamo umusumari w'inkofero agasumari gato hanyuma rera uyisunike muri uwo n'umusumero w'inkofero hari rero bari babishize rwose kandi yagiye hari yamwi ihinguriro ry'ivyuma kurondera ibikoresho byo kubaka ingazi yazodugirako kandi yaciye atora maka aratashaje kugira yuba kemwe meza hanyuma niyumviriye umunsi umwe ntizomanuka maze ndaba ingene babandanya amaze yashika kuri atandatu ameza ashika kuri atandatu imbere y'i naraganishije umukobwa wa Evenight kumuhungu wa 18 Stella Evenight umwe mu bantu batunze hariya kuri ruzi yo hiyo kandi yo arongo yama hinguriro manini hari yakora amatu y'imbaho byimurwa nibindi kandi Strada ete Strada fise ishira hamwe rihingura umusenyi ni garavie abana babatunzi bakaruhari kandi nari narabaraganishije kandi nasubiye ahantu ngira imyemenyerezo nk'indwi zibiri maze nsubira kwihinguriro hanyuma mfuka makumu sego kandi imanza zose nibintu byose nigeze gucamo nategerezwa kubicamo kugira ndaganisha bo bageni hanyuma igihe basoka bari aba bandi bageni bahagaze hariya mu cyumba gitoyi aho twari dufize igitanda cyo akuruhikira ko ni igitanda byinzwe ariko bose baraga nishijwe ku bwa rurya rubanza nyene hanyuma rero umunsi umwe niyumviriye ko no manuka kuramutsa bo bubakanye babatunzi ntibyari bikenewe ko baje gukora base barabatunzi bakaruhariwe bari bara bubakiye inzu nziza by'ukuri Evek Night hariya hejuru ku musozi amapata y'ingoro yiwe niniya apima imipimo byiza habu 14 rero mwoshobora kwiyumvira ubuhe bwoko bw'inzu babamo ntibari bakeneye gukora bwari buri umwaka babahaye Cadillac nziza barabana bikinege rero itegereze bari bafise by'ukuri ibyo bashaka byose bari bafise by'ukuri ibyo bashaka byose igihe nagendera iwabo umunsi umwe rero umuntu namenyeranye nabumwe mu bagenzi babo yari umugenzi wanje cyane twese dusa nabakunaje kandi uko niko nabamenye igihe bashaka ko ndabaraganisha kubibi nagiye kubaramutsa nasohotse mu modoka yanyu ishaje fodo hanze maze ndugi ingazi kandi naraduze na negera gatoya maze ndabumva kandi bariko barashwana by'ukuri bari bagirirana igishari bari bamwe mu ntambo yari umukobwa mwiza cyane kandi yari ubwoko bw'umwe mu bamikazi b'ubwiza yaronze ubushimwe bwinshi hafi hariya kandi yatsindiye imodoka n'ibindi byo kubari umwamikazi w'ubwiza kandi narabaravye rero umwe yari yicaye mu mfuruka imwe n'uwundi muyini bashwanira umuhungu umwe yari yatambanye nawe cyangwa umukobwa umwe ikintu kinaka igihe negera basinze vuba cyane maze barafata na vuba bafatanye mu biganza byabo maze bagenda bagana ku rugi bavuze bati yemwe mwaramutse mwene data Branamu amakuru navuze nti ni byiza amakuru yanyu namwe mwese rero yo yavuze ati ndadara turanezerewe cyane sivyo ga mukunzi namwe nawe yavuze ati yego mukunzi murabona rero murabona mwevye mwerekana ikintu kinaka kira tari cukuri rero ntimushobora gusurutswa n'igishushanyo cy'umu acanwa nkamwe muri aya mashengero agerageza gushushanya Pentekoti y'ikintu kinaka cabaye karaze imyaka igihumbi cyane ibihumbi biriri ntimushobora gususurutswa n'igishushanyo cy'umucanwa Pentekoti ni iy'ukuri neza no munsi nkuko yari imeze kiriya gihe murabona yego umuriro uracanwa so umuriro washushanijwe n'umuriro nyawo rero nibyo bo niho bari bahagaze murabona ese noshaka akubaho gatoya yo niko nibajije urazi hepfo neza ku rundi ruhande rw'umusozi ruhande y'uru hari abandi bantu bageni bagiye kuba niyumviriye kuwa gatandatu ku muhingamo noshobora kwari yamaze nkarabu ukuntu bameze rero mu maso nasa nabi nari nambaye igisarubeti cyane kandi rambiri n'ibikoresho byanje niyumviriye nzoba soho nzoba soboke nzoba
atumbu kirako nabashitseko nshuko bushoboka nkaho ndiko ndagenzura namba hari ntsinga za nyogwe ntizuba canke ikintu kinaka kindi kandi nagenda nkurikira urutsinga rwa telefone intsinga z'umuyaga nkuba zaca ku nkengera y'uruzi imodoka Chevrolet ishaje yari hagati imbere hari haheze nk'umwaka mpeza giye ubugeni bwabo kandi hari urugi rwari guguruye kandi nashobora kubumva bavuga rero bibyumvikana nk'uburyarya ariko naregereye bikwiye gushikaho nashobora kumviriza kubona ibyo bavuga nagumye hariya kandi nshaka kumenya je ubwanje ndakunda gutohoza kugira ngo menye neza ibyo mvuga n'ibyo nkora kubyerekeye ijambo ry'Imana mbega n'ukuri cyangwa sukura zo gumye ijambo ryiwe cyangwa nazo rigumya ntagumye ijambo ryiwe rero si Imana murabona agumye ijambo ryiwe ni Imana murabona kandi rero nashaka kubona ukuntu bari bameze narasokoroye ku ruhande byoroshye cyane namwumvise avuga ati yo mukunzi nari nifuje kukaza akukuzanira kiriya navuze ni yo yavuze ati rero raba mukunzi yavuze ati iyi kanzu ni nziza yavuze ati emwe ni nziza nyene nabishimye ari kurabona negereye aho bahantu kugira ngo nshobore kuraba mu canzo aho umuryango wari wuguriye hariya mu kiduga gitwara ibidandazwa kandi yari hariya yicaye hariya nawe ari ku bibero vyiwe yari yamubumbatiye nawe yamubumbatiye kandi yari afise nka ya nkofero ishaje niniya kandi yari yayiciyemo intoboro ntoya yayizinga zinze maze ashiramo isheshe isheki y'umushahara wiwe muri yo yariko aragishira mu kumeza yavuze ati aya nayindya aya nayo gukinga impanuka aya nay'imodoka kandi ntibashobora gukwiza iyo aje gusanga yari yabonye agakanzu gatoya hariya mu idirisha yari amaze amayinga makeya yiraba yagugwa idorari rimwe n'ibindi yashaka kuyigura maze rero umukunzi woza neza cyane uyambaye maze avuga ati yavuze ati ariko mukunzi ndafise ikanzu sindayikeneye rwose urabona kandi uwo mwamikazi mutoya maze nsubira inyuma ndaba hejuru nshobora kubona umunara hejuru kuri ya nzu yindi nahagaze hariya mudaba umwanya mutoya nariyumviriye nti n'uyuhe ari umugabo w'umutunzi nariyumviriye nti namba biri Graham namba ushaka gutora ikibanza kimwe muri ibyo woja he kubwanje sinotoye ikirya ikintu cyiza hariya hejuru ku musozi nofashe iyi kamere ngahepfo nk'umuntu wo gutunganya urugo wukuru umuntu akunda akanda agumana nanje umuntu agerageza kuba ku rugo atari kuvisha amaraso akubera ibintu byose kubera ibintu byo gushaza kandi umuntu yari kumwe nawe igice cyawe ibyo byamye binkora ku muntu yari ameze umwe yahisemo umukobwa mwiza uwundi ahitamo kamere rero uko nibwo buryo bwonyine washobora guhitamo bwa mbere rondera kamere hanyuma namba umukunda ni byiza yitegereza adamu wa mbere w'Imana ntiyigeze aronkaho guhitamo na gatoyi umugore we ntiyawe guhitamo Imana yaramuhitiyemo gusa kandi ntiyashoboye guhitamo rero tubona yuko yamurongoye kure ijambo ry'Imana ntiyashobora gusengera ibyo bintu ntameze nka wewe na jewe na guhitamo yagize kandi byongeye mu gukora ibyo yamukuye mu kibanza cyiwe cyukuri cyukubana umwana w'Imana kandi yabikoze muko mwere ku buryo bugezweho bwo akubaho ikintu batari bwigere gukora mu by'ukuri ariko kamere yiwe kerekana yuko yari atari mukuri impamvu yiwe z'intumbero ziwe ntibyari byo mu bisanzwe kandi yaramwereje ukubwe ibyiyumviro byiwe yuko umuco mushasha ugezweho yari yabonye ari wo wari unyuranye n'ijambo ry'Imana wari uburyo bwo kubaho bwiza kurushiriza none n'abagore bangana gute uyu munsi kandi tunyuranije abagabo woshobora kwegera umugabo mwiza kure y'Imana cyane ukwega umugabo mwiza kure y'Imana bakamukwegera kure y'Imana mu kugerageza kumubwira bati uku gusenga kwa mwere da penekoto uku gusenga bavuga bati yo byataye igihe n'ibyakera ntimubyize byiza wosenga rwose imbere yo kurongora urya mukobwa sini ndabi ngena rimbwiza co kimwe no kumugabo ya namwemeje kuja inyuma y'ubugombe bw'Imana amazi atuma akora ikintu atari kuba yotegerejwe gukora kandi kubwibyo yazaniye urupfu ubwoko bwose bw'abantu nico gituma Bibiliya ibuza kwigisha kuvuga ubutumwa cyane gukoresha ijambo ry'Imana mu buryo bwari bwo bwose ndazi bashikanje benshi muri mwege muvuga mutumwa yampamagariye akuvuga ubutumwa yasingiye guharira namwe ariko ngiye kubabwira ijambo rivuga ngo ntimubikore ntazokwigisha cyangwa ngo aganze umugabo mu buryo bwari bwo bwose ariko azocereza emwe muvuga mutumwa
yambwiye kubikora sintekeranye ibyo namba mwarumvirije ubutumwa bwanje rindi joro bwerekeye Baramu Baramu yaronse ubwambere icyemezo cyafashwe n'Imana ntubikore ariko yabandanije ashimika gusaba gushikaho Imana imubwiye mu nyuma ngo agenda abikore Imana irashobora kwemerera kuvuga ubutumwa simvuze ko itabikoze ariko ibijyanye n'ijambo ryayo ry'inkomoko hamwe n'umugambi wayo kuko ategerezwa kubaka nk'ukwe icagezwe kuvuga n'ukuri kubyibyo ntiyategerezwa kubikora ubu itegereze Inge numugena sanzu bageranywa muwa mpemi jambo rivuga yuko yeye yaremwe kubwo umugabo kandi ko atari umugabo yaremwe kubwo umugore ubu ngiye kuvuga n'igituma mu minota mikeye ku mugeni wa Kristo ariko ndiko ndagerageza kubereka urufatiro nyarwo umugore yaremwe kubwo umugabo kandi si umugabo yaremwe kubwo umugore nico gituma mu mategeko ya kera uguharika ntibyari byemewe raba Dawidi yicaye aho hepfo n'abagore amajana atanu kandi bibiliya yavuze iti yari umuntu ameze nk'uko umutima w'Imana wago n'abagore amajana atanu Salomo nawe ni igihumba ariko nta n'umwe muri abo bagore yashobora kurongwa uyu ndi mugabo muri abo ndondera bandi abandi baje kumurongora kurongora no kwahukana ibyo hejuru ku musozi wa Tikson ntagiye kinini yagiheze naraho haruguru ndiko ndabisengera barahagaritse amashuri kugira ngo barayige iyo nkingi y'umuriro izunguru ku musozi hanyuma igafata ishusho y'umubirikira imbere y'inyuma hejuru no hepfo abantu hirya no hino iyo ngaba barabizi hakari akandi barabibonye kandi bya igihe yambwira ukuri nk'ibibazo byo kurongora no kwahukana niba hari uruhande rumwe ruja muri iyi nzira n'urundi ruja muri iri yanzira hategerezwa kuba hari ukuri ahantu hanaka inyuma y'utwo dushashara ndwigerekanye ukuri kwari kwitegereza ubu ntiyashobora kugira umugabo arenze umwe kuko umugore yaremwe kubwo umugabo cyangwa se umugabo yaremwe kubwo umugore abo bagore amajana atanu bose bari umugore wa Dawidi gusa kandi cyari kigereranye Kristo azicara ku ntebe y'ubwami kumwo nganje y'imyaka igihumbi umugeni wiwe ntazoba umugore umuntu umwe ariko azoba ibihumbi icumi umugeni bose bari umwe kandi Dawidi yari afise abagore benshi ngumwe ku giti cumi ariko bose hamwe bari umugore umwe nk'uko umubiri wose wabizera ari umugeni wa Kristo nuko niwe umugore we yari umugabo rero twaremwe kubwa Kristo Kristo ntiyaremwe kubwacu nibyo tugerageza gukora uyu munsi mu bitabo byacu no kugerageza gukora ku buryo ijambo ari ryo Kristo rihura natwe aho kugerageza gukora ku buryo duhuzana ijambo ibyo biratandukanye uyu mugabo ahisemo umukobwa kanaka mu kumuryango ntategerezwa kwishimikiza ubwiza kuko ubwiza burahenda kandi ubwiza bw'isi bugezweho n'ubwa Satani ndumva umuntu avuga hanze ati yo witonde hano muvuga butumwa ndavuga ko ibi bintu kuri iyi si byitwa byiza ni bya Satani ndabaha ibyemezo byanjye rero twisunze ibyo jambo reka turondere ku ijambo ryera ry'Imana kugira ngo turabe nimba ari byo cyangwa atari byo kandi bamwe muri twebwe abagore mushaka kuba beza cyane rabaho biva mu itanguriro turabona ko Satani yari mwiza cyane gushikaho yahenze abamarayika kandi niwe yari umumarayika mwiza cyane kuruta abandi bose byerekana ko biri muri Satani imigani yavuze Salomo yavuze ati ubwiza bwo akurukoba ntacyo bumaze nibyo icaha ni ciza atankeka niko biri kirakwegana nshaka kubabaza maze ndababwira ikintu kimwe nshaka ko mwitegereza akanya gatoya mu bwoko bwose buri ku isi inyoni ibikoko tubona ko mu buzima bw'ibikoko byose ukuyemo umuntu ni kigabo gifise akaranga atari kigore kuko ibyo mwitegereze ku ni mwitegereze inyemera ingabo ukuntu ari nziza hamwe n'amahembe yayo hamwe n'inyemera ngore ntoya ni mwitegereze inkoko ntoya y'amababa hamwe n'isake niniya ya mubi meza nimwitegereze inyoni y'ingabo n'ingore nimwitegereze imbata ngabo n'imbata ngore murabona kandi nta bwoko nabumwe mwisi bwaremwe bushobora kuzimiza no kwigenza nabi nk'umugore ubu mush
ubu mushikanje ntubyuke maze usohoke nurindire kugezaho twumve iherezo ry'ibi murabona murabona nta kintu na kimwe kihari nta kigore atari umugore cobe gisambanye mwitimbwa maraya mwitingurube yo mwishamba imbwebye ariko mu byukuri bifise ubuntu gusumba igice caba akayini baba redesi bamareresi hano hanze ntibishobora kuba ikindi kintu kiretse inyabuntu kandi umugore yari umwe mu bahinduwe kubw'ubuzima uko n'ukuri murabonaho ubwiza bwamushikanye ubu nico gitumico uno munsi tubona abagore bariko baba beza kurushiriza ufashe Per Gibrail mwarabonye ifoto yiwe yagereranywa nk'umunyamerika w'akaranga gahebuje nta mwana n'umwe wo kwishyura tari kumushyira ku ruhome mbega mwari muzi ko byotegekanijwe ko byari kuba muri ubwo buryo mwari muzi ko bibiliya ivuga ko ari uko bizoba mbega murazi ko ukugwa kwazaniwe n'umugore ku itanguriro kandi ukugwa iherezo rizohera uko nyene abagore bafata ububasha hanyuma bakaganza abagabo n'ibindi murazi ko ibyanditswe bivuga uko murazi umunsi yambara impuzu z'umugabo hanyuma umushatsi wiwe n'ibyo bintu byose binyuranye n'ijambo ry'Imana kandi urazi ko agereranywa n'ishengero igihe twotegerejwe ibyo abagore bariko barakora uzobona iby'ishengero ririkorere uko n'ukuri neza nane rero ubu uko ni gusa ukuri nk'uko ijambo ry'Imana ari ukuri nta kigore kiremwa gishobora kuyikorora nk'umugore hamwe n'ibyo biciya kuri icyo kiremwa nticyari kiremwa cy'inkomoko ibindi bigore byose byari mu iremwa ry'inkomoko inyoni ikigabo cy'ingore ibikoko ikigabo n'ikigore ariko mu buzima bw'ikirema muntu Imana yaremye gusa umugabo maze yamukuye muri we kandi umugore n'ikiremwa cyavuye mu mugabo kuko Imana ntiyigeze ishyiraho ikintu nk'icyo nimurondere mu byanditswe neza neza by'ukuri Imana oya mugenzi mu kurema kwayo kw'inkomoko yamukuye hariya ariko namba ashobora guhagarara ubwiwe neza n'ingabiri hambaye azoba afise kurusha umugabo yashyizweho ahantu ho kugeragezwa urupfu rwaje biciye kuri we ashinjwa impfu zose ariko rero igihe Imana yihindukira yahindukira maze ikoresha umwe kugira ngo agarukane ubugingo kandi yazanye umwana wayo biciye mu mugore uwubashe ariko umubi ni mubi kurusha ikiriho nta kintu gishobora kuba cikweguko akagina umwana wa satani yiyumviriye ko Imana yari kwakira ubwiza arabyibaza n'uno munsi kayine yari uwa wa mubi yo ubu ni kuvuga ntituza kubyinjiramo cyane ariko reka ndabigufashe bibiri ivuga ko yari uwa wa mubi rwanize nuko ibyo birahagije ni byiza rero yari umwana wa satani kandi yiyumviriye ibyo azana iki ecaniro hanyuma akigira cyiza by'ukuri cyo gusengera ko ibyo ni byo Imana yari kubaka biyumviriye ibiyumviriye biyumvira icyo kintu nyine uno munsi atangega twubaka inyubako ihambaye tuzogira amazina ahambaye tuzogira inyubako nini ya nziza hamwe n'abantu bambaye neza abasenzi baruta abandi kenshi Imana iri ku birometero imiliyoni 16 zirenga y'ibyo uko n'ukuri mugabo ari shengero rero namba Imana yubaha gusenga imvuga kuri kimaze kanyine yari ameze neza nk'abe ariko byari mu guhishurirwa ko yatahuye ko atari amapome ababyeyi biwe bariye ngiye kuvuga ikintu ngati tu mvikana neza ku mukozi w'Imana ariko ngiye kukivuga uko biri kose ndumva aba bandi bavuga ikintu bati bavuga ibyo gutebura ese ibyo nshaka kuvuga ariko navuze ibintu namba kurya amapomo vyatumye abagore kubona ko bari gusa twotegerejwe kuzana amapomo kugira kandi murabona murabona murantunga kuri ibyo ariko haragaciyemo nabashize ku ruhande kuruhagarara no kuvuga ko ku bagore n'ibindi ndashaka kubaruhura mu ndotumwe akurikira bigiye kuza rero murabe ntizari pome turabizi muri iki gishengero hamwe n'ibyo yaranguye yabaye nk'uko bimeze n'ibindi abantu baranguye ririko riraba iby'ubumenyi
abagerageza kugira ishengero ry'ubumenyi mu gukwegesha ibishusho n'inkengeri nini ya kandi ni bibi cyane ko abapentekoti binjiye muri uwo mutego muba mumeze neza mufise agashako k'ingoma hariya mu mfuruka y'ibarabara na mwe muyera abazengurutse ariko mushaka guhiganwa n'abandi kuko mwacitse idini cyo nico cyabiteye murabona amashengero agerageza kuba ay'ubumenyi kandi mwibuka umuntu umuvyashi kako ashira imbere ubumenye adikiriyica ubwiwe buri munsi igihe yapfumbura inkoho yakoresha ifu y'ubumara muri abico byakoze igihe yapfumbura imodoka yisha abantu benshi gusumba inkoho ikoresha agafuka ubumara ubu yironkeye ipombo ikozwe mu bumara bwitwa hydrogen ndiba zicagiye gukoresha ibyo nibyo kandi niko bimeze nk'ishengero mu kugerageza gukora mu buryo bw'ubumenyi urukurundarundi ibyiyumviro by'abantu ibi kujana kure y'Imana birushije no mu rupfu gusumba uko byari bimeze ubwa mbere ibyo nibyo ntuhitemo ishengero nk'uko wabigize ku mugenzi mwezi wawe murabona icyo ubumenyi bwakoreye byari byiza cyane ariko ku byerekeye ishengero ryawe byoba byiza ugumye kure y'ishengero ryawe kuri ibyo yakoze ibicapo amafu n'ibindi bintu byose bindi hitamwo ku bwa kamere y'ijambo ryiwe ubu reka dugereranye umugeni asanzwe w'uno munsi w'uwitwa umugeni w'ishengero w'iki gihe gereranye umugeni nagiye kurongorwa uno muntu ubu murabe gusa icyo ubumenyi bwamukoreye ubwa mbere atafise imishatsi imyoye afise ubwoko bwo gusokoza nk'ubwa Jacqueline Kennedy murabona cyangwa ikintu nk'icyo none murazi icyo bibiri ivuga bibiriya mu bisanzwe iha uburenganzira umugabo namba abishaka kwahukana nawe namba koze ibyo n'umugore atisonera azokata umushatsi wiwe bibiriya niko yavuze n'ibyo ntimwari muzi yoyo ego muvuga mvuga ubutumwa cyane rwose muri California kuburyo mwoba mutabizi nibyo yo ego bimariye iki barabikora ibyo ari byo byose ntushobora gufata ingurube hanyuma uyihine ndure izina ryayo uyigira intambwe uyigire intama murabe mugiye kunyanka inyuma y'ibi ariko mugiye kumenya ukuri murabona murabe tubigereranya nk'uwo araje hamwe n'amagi menshi ikintu kinaka kitari cyo ari umugenzi agezweho yogeje mu maso hiwe yo muhungu nkumbure yo gutera ubwoba bwo gupfa ibyo bintu amaze kubikurako nicyo kimwe n'ishengero n'imbere hanini hasize irangi na teolojiya yuzuye ya Max Factor byombi bivize mu maso heza ariko nk'uwiga ubwiza bwakozwe n'abantu kandi atari ubwiza bwakozwe n'imana nta kamere ikwiye iri muri imwe yose murabe neza nka satani bikwiye byo guhenda gereranya umugeni agezweho ubu hamwe nawe yambara amabutura arisiga amarangi aramwe imishatsi yambara impuzu zisa n'iz'abagabo kandi yumviriza umwungere yamubwiye ko ari byiza cyane n'umubesha zoba barakubwiye ibyo mu bice byo hakurya ibyo nibyo abikora kugira ngo ahendane kugira ngo abe ikintu kinaka atari cyo uko ni ku ishengero rikora rikuru nka dederi niya peyajede rerede rero uvuga uti umwungere wacu ni iki kiriya ni ikintu nkumbure ntabwo ibyerekeye imana nk'uko umuwotanga atazi ibyerekeye ijoro ryo muri egiputa ibyo nibyo ukumenya byinshi ku iseminari imwe rya teolojiya hariya kandi ntazi byinshi ku mana na gatoya ishengero rigezweho n'amarangi ya teolojiya abagore babo hamwe n'ubwiza bwabo bumoba moye bivuye kuri rike iwabo umwe w'umwungere baronze nka yezebeli namba harigeze kuba umwe imishatsi moya amabutura amarangi byose bijyanye n'iyo teolojiya ikunda uko ni ku ishengero rihagaze nibyo ariko kamere yiwe ya mwemu iri kure yo gusa nyine y'umugore mu nzu ya Yesu Kristo aje kwakira namba umukristo uwo ari we wese yorongora umugore nk'uwo byerekana ko yaguye ava mu buntu uburyo afitiye imana n'uburyo afitiye urugo bijyanye n'uko urugo yotegerezwe kuba ari kure yabye igihe ahitamo umugore nk'uwo ya mugenzi atagukekerana ntiyohuza n'ibyo umukristo akunda kamere yiwe ya mwemu iri ku rugero rwo hasi cyane yarapfuye mu bwiza bwiwe bw'idini n'ukwifuza by'igihe
yiza aho ni shengero rihagaze neza na neza uno munsi byagurishije kamera y'ijambo rya hawe kuri satan kubyitini kubumenyi byakozwe n'abantu igihe yari afise uburenganzira nk'ijengero ry'imana bwo kumarana n'ijambo ry'ima no kugira mpemu yera ikorera muri ibyo ifatanye umubiri hamwe mu buryo bw'ijambo n'urukundo rw'imana mu gishingo cy'ibyo yagurishije ubusamuraga nka Esau kandi yahise mu idini ryamwemerera kubikora ibyo ashaka byose n'ibyo kandi ibyo byose gusa kugira ngo abe uwo uvuga ngo nk'uko nyina yari yabikoze imikaya Roma ijambo ry'imana yo ukuntu byinjiye mu birere bya Pentecote n'ibi cyane ariko yarabikoze murabe umuntu tumwe gusa umubikira mu ishengero katolika urya mukore mukuba umubikira no gufata urya mwitwikiro wanyuma yiyeguriye neza kuri rirya shengero ari nyegu rya rirya shengero ubugingo umubiri w'impemu nta cyiyumviro ciwe bwitagira ntashobora kugira igihe afata urya mwitwikiro wanyuma icyiyumviro ciwe bwite ubugombe bwiwe bwite murabona nga ko satani yabagiza biganye biwe ntibyukuri
is bogus like the true
Church of Christ.
The modern world.
Yibungenze kugira byarabana rimwe muri yukuvuka kw'idini ku gihe gutanga umwe mu minsi ku minsi ku nama mpuzamashengero mpuzamakungu y'amashenga azobyarisi antikristo biciye mu idini uko n'ukuri neza na neza nshobora kutabaho kugira ngo ndabibone ndizeye ko nzobaho ariko mwebwe mukiriba matoyi mwibuke ko mwumvise umukozi w'imana abivuga bizoteba bishike kandi icyo n'ikimenyetso cya gikoko igihe ashyira hirya nama mpuzamashengero kandi azobyara umuhungu umwe antikristo ubundi afise inda y'ijambo ry'imana kandi azobyara umubiri umubiri uherahejwe wa yesu kristo ariwe mugena umubiri wa kristo nturarangira ni bangahe bazi ibyo umugabo n'umugore umwe kristo n'umubiri w'ijambo umugena gerarage atezotegerezwa kuba amasigarira y'urya mubiri kandi abo babiri hamwe bakora umubiri umwe ubugira kandi nk'uko adamu yari ameze kwitangura umugabo umukenyezi n'umwubu we mugeni w'ukuri yaramwiyeguriye ku buryo adakoresha ibyumviro bye bwite ibyumviro bye mu bisanzwe n'ubugombe bwiwe kandi ubugombe bwiwe n'ijambo ryiwe rero murabo witwa ko ari umugeni yahisiwemo n'umuntu maze mugereranye uwo mpemu n'ubusanzwe uyu munsi Yezebeli w'iki gihe yarotswe na Ahabu wiwe abeza ba max facto ibintu byose murabe n'ishengero cyo kimwe ariko imara ya ku ijambo ry'imana nzima madini maniniya inyubako nini ya mahera meza imishahara mininiya yari igurishije wese abagabo bahagarara kuri ya rutari bakemeza yuko ibyo ari byiza kandi bakabyirengagiza bakabana nabyo uruhendo gusa nta kindi by'ukuri igihe cy'ishengero rya rawudija cimpumye neza na neza ibyo bibiliya ivuga ko byobaye uvuga uti ndatunze nicaye nk'umwami kazi ntacyo nkenye kandi ntumenye kuri mwendo wafutanye impumyi umutima ugenda amenya kandi ntabyutse nambi byatari niko warage ageze ibyahishuriye Yohana gatatu sinari bwigere ndabibusoma nibyo ari kandi ntabyo azi byiyumvire ubwiye umugabo cyangwa umugore mu ibarabara bagenda amenya neza na neza ukababwira yuko bagenda amenya bakavuga bati nabibikuraba yemwe hariho ikintu cyo akubura ubwenge ahantu hanaka hariho ikintu kitagenda neza mu mutwe imitwe yabo kandi iyo ushobora gusoma ijambo ry'ima ingene abantu bategerejwe gukora no mubatizo wa mpemu yari adufise uyu munsi kandi abantu emwe bakuraba nk'uko woba uri umusazi ubabwira uti mutegerezwa kuvuga ubwaka bategerezwa kwizera bibiliya bavuga bati wowe wari umugani w'abayuda haciye imyaka myinshi ishengero ryacu riri mu nzira abatsinda bafutanye impumyi bagenda amenya kandi ntabyo bazi mbega kandi bibiri yivuga yuko usanga bameze uko ni gute umuhanuzi w'ukuri yoshobora kubitabibona sindabizi biri ko birinjira mu mashengero yacu yose ahantu hose mu birabe neza mu ngendo y'iki gihe nyine
Amaraya ishaje n'abakobwa be mu byajuro Yohana 12 aha hano abora nkomi bafuta nyigisho z'ata za teolojia zinyuranye n'ijambo ry'Imana kandi basanze muri we bugingo bw'aba bagurano b'abagabo n'abagore baba hano hose aho gukwega abantu e Kristo agaragaza ijambo ryiwe ari ryo rikwega abantu nta kwega abantu ku mashengero akwegwa n'amadini manini ya n'ibikorwa bikomeye n'ibintu bihambaye n'ibica ibi batariko ijambo ry'Imana rikwega umugeni wa Kristo. Rero mwitegereze ni byiza kukubona ingene ishengero rigerageza gukwegesha abantu amakanzu n'amakorale yambaye neza n'abagore b'imishatsi imoye kandi bisize amarangi kandi biyumvira kandi baririmba nk'umumarayika babesha nk'amadayimoni bakirukirya n'ino ryose batama kandi ntibagira icyo babyumvira ko kandi ibyo nibyo biyumvira ni byiza bisa neza ariko murabona n'uruhendi ibyo si ijambo ry'Imana mu gihe umugeni w'ukuri ashakana kwija shikama kwija ijambo ry'Imana nyayi muhoza kwinyonga zayo rero mwitegereze reka twitegereze Kristo muvuga muti embe rero rindira gatoya gute kubyerekeye ubwiza uri kuravuga ko bibiliya ivuga muri Yesaya 53:2 yuko igihe Yesu yaza ntiyari afise ubwiza bwo tumye tumwifuza nibyo nta bwiza iyaza mu bwiza bw'isi nk'uko Satani ari uyu munsi abantu baba baramwirukiye kandi bakamwakira nk'uko babigiriye ishengero uyu munsi bari kuba bamwizeye bamwakiriye nk'uko babigirira Satani uyu munsi atankeka bari kubikora ariko ntiyaje muri ubwo buryo bw'ubwiza ariko yama aza mu bwiza bwa kamere aho Kristo ntiyari umugabo mwiza ahamba yakomeye yugaye Imana ntitora be nubwo bwoko ndibuka ko igihe kimwe umuhanuzi yaduze kwimika umwami kwimika umwami w'abahungu b'Abisirayeli Isayi gusubiza uwundi mwami Sawuli kandi rero Isayi yamuzaniye umuhungu we ahambaye munini yamwiza yavuze ati uru rugori rusa neza ku mutwe wiwe umuhanuzi yagiye akumusuka kwa mavuta y'amazi yavuze ati Imana yamwase kandi yanse umwe wese muri bo gushika ahashika ku musore muto afise ibitugu bihese asa n'ubenje rero yamusutse kwa mavuta kandi yavuze ati Imana yamuhisemwe murabona duhitamwo akubyo tubona Imana ihitamwo iravye kamere kamere ntiyigeze kubaho kamere nk'iya Yesu Kristo akaba yari muri mwebwe kwaragaragaza turabona ko ari ukuri ese ubwiza bw'isi bw'ubukwega umugeni ni kamere kiwe kamere kishengero Yesu arondera asa hari inyubako nini yahari amadini hambaye hari giti cy'abanywanyi kinini yasezeranye guhura n'ababiri canke batatu bakoraniye hamwe by'ukuri aho ni huwizera y'ukuri ashira ivyizigiro byo ni kuri iri jambo ry'Imana ryagaragajwe mu kuri ico muri ico bahitamwo bisundi jambo ryiwe atari umugwi ukundi byisi baravyanka ntagitangaje ko yahuwanye nawe kubera yabuze uguhishura kwiwe kandi ntakwafise amwitaye ukuntu yigenza nuko akora n'ubwinshi bw'ibintu byiza arondera kamere yiwe kamere ya Kristo rero akanga gato yo gusaba niko biri ahitamo umugeni yerekana kamere yiwe kandi ni hamashengera agezeho uyu munsi ahusha atanke ku mugambi wiwe ngaca mu birometero miliyoni n'amajana atandatu by'umugambi wiwe we akukwa ahakana kwiba ukuri none byoshoboka gute ubu arindira uyu munsi wo mugi umugeni azoboneka abaheburayo 13:8 neza na neza nkuko byari bimeze nkuko yari ameze ategerezwa kuba umubiri wiwe umwe amagufa amwe mpemu umwe ikintu kimwe neza na neza akozwe mu buryo bumwe kandi rero ni habo bombi bacikumwe ishengero ritaramera gutyo ntibaba baraba umwe ntibaba baramera gutyo kamere kiwi jambo muri iki gihe bitegerezwa guhingurwa bitegerezwa guhingurwa no kumera uko ari ubu mu mukurangiza ndashaka kuvuga impamvu navuze ibi bintu hanyuma ndangize na rya joro nk'isaha 9 mu gitondo narikanguye ndasabwa ari wese muri mwebwe kwishura ibi mbega narigeze ndababwira ikintu icyo ari cyo cyose mu izina ry'Uhoraho kitabaye icy'ukuri iminsi yose yabyabaye ukuri rero mumfashe Imana irazi ko ari ukuri nta n'umwe ahantu hariho hose mu isi ku bintu ibihumbi byavuzwe yovuga ko hoba harashyitse ikinyurane cy'ijambo iminsi yose byabaye mu buryo butunganye n'igihe nari Phoenix wa muzi cyane haraheze nk'umwaka bibaye rero nababwiye ibyerekeye burya butumwa kuri n'igihe bagenzi kandi nababwiye ni abamara
kandi wibohuriye hariya kandi hazoba kuguruka ku dushashara nibizoba kandi hariya ikinyamakuru rayive cyaratangaje iyo nkuru kuri ibyo rurya rumuri runini ya rwaduga mu kirere kuburebure ubu ibirometero 48 kandi rwapima ibirometero 45 mu bwaguke bavuga ko batashobora gutahura ibyo ari byo ntibarabimenya kandi bahari abantu bicaye muri iyo nyubako muri iri joro twari kumwe igihe byaba neza na neza uko byari byaravuzwe yambwiye ibintu byari bigiye kuba kandi byarashitse neza na neza ukuntu two kamwe ko muri utwo dushasha twuguru kandi havuzwe amabanga yari yaranegejwe mu bihe byara bahindura ibintu n'ibintu neza mu buryo butunganye ukuntu magaze hejuru y'umusozi w'abagabo bacanye bande canke muri abo bari ngane zubu ego bagenzi gusumba bo ndazu nduze hejuru ku musozi mpemuye yavuze ati tora riryabuye twari ko turahiga yavuze ati riterere hejuru mu kirere maze ubugo tuni guhora havuze narabikoze hepfo kuva hariya haje agashuru gatoya ko muyaga navuze ni mu masaha 28 muraja kubona ikiganza cy'Imana abo bantu bicaye ngaha neza nyene muri uyo mwanya umuse mukurikirana izatine ndi hariya navuze ni mwitegure muje munsi y'imodoka hariya uwahoza rumunywanyi kintu akinaka kigiye kubarya ijuru rikeye hari mu manga niniya nico gihagashuru ku muriro wamanutse uvuye mu ijuru warakubise cyane wakubise impome z'iyo manga gutya nari mpagaze neza na hepfo mandara kuyi nkofero yanje nguma mpagaze wamanutse gushika kusa ni metero 90 cyane ijana na 20 hejuru yanje kandi warimbye ikinogo hirya no hino y'urwo ruhome gutya kandi harabaye uguturika kandi wasubije ukuduga mu kirere urasubira kuzunguruko ubugira kandi hanyuma usubira kumanuka inshuro zitatu warama na kase amasonga y'ibigunda by'ibyatsi bita meskite nk'uko mu metero 180 murumba abo bantu bavuga bati amen bari hari ibihe byashika murabona kandi byaturitse inshuro zitatu igihe bava munsi y'irya miduga n'ibindi bagasubira hariya bavuze bati icyo gikubita nti hari gusigara nk'ibirome nk'ikimenyetso navuze ntiyari igwe yari kwavugana nanjye Imana ivuga mugashuru murabona kandi hariya ya nkingi y'umuriro nyene mubona ku ifoto ihagaze hariya kandi igihe yatuga bavuze bati nibiki navuze ni urubanza ruko ruracika mu gihe cy'ubu rengera umunsi wa kabiri inyuma yaho bavuze bwatoya ngo araska itwibire murabona rwara kubise rimwe hariya icago ca mbere aho utegerezwa gukora ikintu kinaka kugiye ubigereranye nk'umuntu yashize umunyu mukeya mu gico maze agiterera mu maze hanyuma avuga ati uko ni kuhora hagize ni habe hari amazi meza hanyuma ubundi Yesu yafashe amazi maze ayasuka ku bindi hanyuma akora umuvinyo muri yo utegerezwa kugira ikintu kinaka kugira ubigereranye ico nico byari yateye ryaterewe hejuru mu kirere hanyuma rirakoroka ryatanguye mu gashuru gatoyi mu masaha 24 ka cugumiza urya musozi kugezaho gacimanga kuri wo Elevero mushinga na Hebreli yicaye hano ndiko ndaraba neza kuriwe ubu hari yahari hanyuma yaratoye bimwe mu bimanyu byarwo n'ibindi hano hari Eteri Sotumani bobo bari bahagaze hano hamwe na Billy Paul kandi bene data bamwe muri aba bicaye hano bari hariya neza baraba igihe akagumanyagura ibyo si reme ntanya uko no kuri si byakure ni mu mensi ya Bibiliya ni by'ubu murabona iyo ni ya mana yanyu inyereke igihe cyose ibintu kandi byarashika by'ukuri neza na neza ntibyigeze bidari husha na rimwe ubu ndamwirata umundwi nkeya ziheze nari mwiyerekwa kandi nari mpagaze ahantu mu kibanza cyo hejuru kandi nari ngiye mwiyerekwa ry'ishengero hanyu nabonye nari mpagaze nk'uko ndaba mu burengero kandi mugwi mwiza waba agore wari kuza muri iyi nzira bambaye neza imishatsi miremire isoko jenezi inyuma impuzu z'amaboko maremare bamwe n'amajipo maremare rwose kandi bariko bagenda ku murongo nko muri teri ntambwe basoda ba Kristo ja muri gamba nguyu musaraba wa Yesu uturongoye kandi uko kurengana nari impagaze kandi hari gene ekina kari impemu kanaka yari imana hanyuma ivuga iti nguyu mugeni hanyuma nari tegereje umutima wani uranezerwa nguyu hanyuma yagiye muri iyi nzira cha haji nyuma yanje inyuma ya kanya gato igihe yagaruka nkugu ndavuze ritubu ishengero giki gihe rigiye kwigerekana hanyuma haciye haji ishengero ryo muri azi ya sinari bwigere mbona umugwi wanduye nkuyu haja yani mashengero yo mu bihe bitandukanye ari bite byanje byari biteye agahinda kandi mvuzi kubera ntegerezwa kuvuga ukuri imbere y'Imana kandi igihe yavuga ati ngira ishengero rya Amerika riraje ubu rigira riboneke namba noba narigeze kubona umugwi w'abadayimoni wari uwabo bagore bari bambaye ubusa bari bafise akantu gatoya gusa n'umunyota gusa n'urushato rw'inzovu kandi bari bagafatiye imbere yabo atakantu na gatoya bafise ku ruhande rwo hejuru kandi bari ko baragira ukintu gutya izo ntambo abo bana bahora bagira ngaha bijegeza kandi bigira ukuntu bakurikiza ubwo bwoko bw'umuziki bawe ari kuravuga rero igihe mbona Miss America serutse nahatswe kuraba ukubu nini kuhora hagize namba umunyizera jewe mukondo umukozi wiwe munyizere ubu rero nta kintu na kimwe kwizi cyo tuma mvuga ivyo nta mahera hagije mwizi hose yo tuma mvuga ivyo namba atarukuri hanyuma igihe yagaruka ico cari kintu cyanduye akurusha ibindi nigeze kubona niyumviriye ntimana ukuntu abavuga butumwa natwebwe bene data twakoze cyane ngo atuzanire wewe mugeni none ibi nibyo byiza cyane twoshoboye gukora yari kwa arizungagiza afise kini mbere yiwe nk'ibyo muri ubu bwoko bw'amakanzu y'ikintu ayifatiye imbere y'ibi himba byiwe ibihimba byiwe byo hepfo nk'uko atamba kandi yizungagiza nk'uko abana bagira ngaha kuri zino nkino zitabereye bagira bizunguzo uwo yari umukobwa yitwa mwiza gikristo wa Amerika rero mfasha kubyimfashanyo y'Imana uko niko bisa mu nyonga hayo jewe gusa ndatanguye nari gushobora kuraba niyumviriye ukugerageza kose no kuvuga ubutumwa no kwinginga umwe muri we muri aba afisi imishatsi migufi kandi bariko barizungagiza abafisi iki imbere ya baje hafi aho nari mpagaze hariya hamwe n'iki kinyabugingo cyo mwijuru ese nashoboye kumubona nashobora kumwumva avugana nani yari afise hafi yanjye ariko igihe haba hinduye uko bafashe iki kandi gusa barizungagiza no gukwe gutwenga no kubandanya abafise nk'uko bafise kini imbere yabo ubu jewe mpagaze mu nyonga hiwe harya mukozi wiwe kandi uko nagerageje kose nibi ibishoboka byose nashobora gukora niyumvire mana byo mariki bya mariki ukuri kose no kusaba no kwinginga nibimenyetso bihambaye no tumiza nibitangaza waberetse n'ukuntu nahagaze harya no kugenda muhira no kurira inyuma yo kubabwira ubutumwa n'ibintu hanyuma bya mariki kandi rero ntegerezwa akuzana ikintu kinaka kicho imbere yawe ngo n'umugeni hanyuma nari mpagaze hariya ndaba yarenganye hanyuma murashobora kwiyumvira inyuma y'ibatacho yambaye afise kandi imbere y'ihuko ariko abyarabyina nk'uko kuri kuno kuyi zungagiza terera amaguru yiwe nk'uko hanyuma we yo wari umwandu ukuntu yari yambaye umubiri unyikanyiga nk'uko ubu jewe muvuga muti bisigura iki mwene data bra sinzi ndiko ndavuga gusa ibyo nabonye hanyuma igihe yarengana nk'uko naramwitegereje uyo narahwereye gusa narahinduye niyumviriye nti mbe mana nariciriye urubanza ntibisaba ko nsubira kugerageza ubu no bivamwo gusa mufaso ni Karo William namba wicenga hayama ndoto wawo ambira akanye imbere gato iyo waronze rirya joro yagumye iki ubabaza ngiyi igurudumu yakuwe mu kiganza nino niyumviriye gusa nti no vyibagira gusa nari nagiye hanyuma ubwo nyene numvise agarutse kandi akuru ruhande haje uwo mukeni nyene yari yagiye muri iyi nzira ngaha haje abafaso ni batoyi bongera baragaruka haje umwe muri abo akandi umwe wese yari yambaye umwambaro w'igihugu yaturukamo nka Swiss Ubudage n'ibindi umwe wese yari yambaye ubwoko bwose bw'umwambaro bose bari bafise imishatsi miremire neza na neza nk'umwe wa mbere kandi ngaho bariko baraza batambuka ateri ntambwe basoda baba Kristo mwe muje mu rugamba kandi igihe baca imbere bayaga tutaho twari turi abo bose bahindukiriye kiko amaso hanyuma rero barahindukiye maze barabandanya bagenda batambuka kandi ubwo nyene mu gihe batanguye kugenda binjira mu kirere uwo wundi yari yaduze ku musozi yaciye amanuka gutya aba batanguye gutanduka gutambuka baduhugira mu kirere kandi igihe bagenda batambuka nabonye abakobwa babiri inyuma basa naho bategerezwa kuba bamwe mu bakobwa b'abanyamahanga nk'abo muri Swiss canke ahantu hanaka batanguye kuri rara hirya no hino kandi navuze nti ntimukore ibyo ntimuhagarike gutambuka rero mugihe nariko ndasemerera gutya naravuye mu iyerekwa n'indi kangura nsanga mpagaze hariya nk'ukuboko kwanjye kurambuye gutya nibajije nti yemwe iyo niyo mpamvu navuze icyo mfise iri joro ndashaka kubabaza ikibazo mbega igihe cyararenze gusumba uko ibyo byabaza yoshobora kuba yaramaze guhamagara no gutoranywa yashyizwe ku ikimenyetso imbere ntawe uzorenga ko n'umwe murabizi byoshoboka yo yego yego mwibuka ibyo navuze wa munsi mu gihe cy'ifungo ryo mu gitondo mu murayi w'imbuto yozo ku kigabo n'izo ku kigore hariyo miliyoni w'imbuto zivamo miliyoni w'amagavamo ariko hariho rimwe gusa muri yo ribaho kandi yamara yose arase muri mwe ku miliyoni kumwe kuri ibyo nabwirya ari genyine kandi nibwa bwoko bw'urubuto nyene kimwe muri ibyo bikibaho ibisigaba rye birapfa nta muntu ashobora kuvuga irigirigi irihe rigirigeze kandi yo ibyarya imana itegerezwa gufata iyo ngingo namba azoba umuhungu cyangwa umukobwa w'umushatsi yinginagina cyangwa yirabo cyane icyo ari cyo cyose yoba imana niyo ibigena si uwa mbere si urwa mbere bihura ariko urwiye mbere imana yagenye ngumbure rumwe ruduga ngahanuruni namba rwari mwabi bwaribonyemo akaringoti bakoreramo ibipimo kugira ngo babirabe bihura narabirabe imana itegerezwa kubigena rumwe buri bwose muri zo nicyo kimwe ariko kubwo gutoranywa ivuka risanzwe n'ubwo gutoranywa imana itoranywa rimwe ku miliyoni y'Isirayeli yava muri Egiputa mu nzira yabo bagana mu gihugu cy'isezerano bahari hafi miliyoni zibiri umwe wese muri bo yari munsi y'umwagazi w'intama w'ikimazi atari uko ntibabayeho umwe wese muri bo yumvishije Mose umuhanuzi umwe muri bo yabatijwe nawe mu kiyaga gitugu umwe muri bo yataratanga abagore hamwe na Miriyamu baduga bamanuka ku nkengera yari zinkombe igihe imana yatikiza umwansi umwe wese muri bo yahagararanye na Mose maze amwumva aririmbira muri mpembo umwe wese bariye manu mu bugaragwa yakoroka iva mu ijuru manu shasha muri buri joro hari cyo kigereranye cy'ubutumwa umwe wese ari bo yari yigiye kwa ariko muri izo miliyoni zibiri ni bangahe babishikiriye babiri umwe ku miliyoni hariho hafi miliyoni amajana atanu y'abakristo ku isi iri joro hari uy'abakatolika n'abandi bose miliyoni amajana atanu bitwaye ko arabizera mu isi izamurwa ribaye iri joro byo babisigura namba umwe ku miliyoni icyoba ari cyo giharuro ese mvuze yuko ari cyo ariko iyaba ari cyo abantu amajana atanu ku masaha 28 akurikira boba babuze nta nubwo bo kwigera ubyumva hoba ho benshi baburirwa irengera uko biri kose ntibonashoboye guharurwa rero byoshoboka kuba kudushikira mugenzi nkuko byashizwe ibwihe Yohana umubatizi yaza n'abigishwa bavuze bati ni kuko ibyanditswe bivuga intunga cyangwa abahanuzi bavuga bako yuko Eliya akwiye kubanza kuza akuroranya byose yavuze ati ndababwire ko Eliya yamaze kuza kandi ntibabimenye umwe muri iyo minsi turashobora kuguma twicaye hano mbega guti byerekeye izamugwa imbere yuko haba ihamwa byaramaze kuba ntimwabimenye umubiri wose washizweko kidoto gusa wakumije kuri yo ntambu ko simvuze ko ari byo nizeye ko atari byo ariko mugenzi ye namba twumva mu mitima yacu iri joro ko tugomba gutunganya ubuzima bwacu n'ibintu twakoze reka ndaba hanure ko mwene se umukozi w'Imana agiye kuvuga ibi bwa mbere ndi kuri arutari navuze byinshi iri joro kuri ibi gusumba uko nigeze ku kindi ikintu cyose uko biri koze kumugaragara kubera niyumvi ese mwo mwitege byo mwishi muri ibi bikorane namba mwitege ko ndumuko hanutse w'Imana umvirize ibyo ndababwiye namba wumva akantu gato mu mutima ja ku mana ubunyene bikore bagabo hagarara umwanya muto rabatsa nemera mukorera raba amashengero ya mbega murabona akwanye neza na neza n'ijambo ry'Imana mubona bikwijisi bisabwa uvuga uti ndi umugabo mwiza niko Nikodemu yari n'abandi bose basigaye bose bari beza murabona ivyo ntaho bihuriye naryo kandi bagore ndashaka ko muraba mucirore kandi muraba icyo Imana isaba umugore gukora kandi murabe mucirore cy'Imana atari mucirore cy'ishengero ryacu rero mucirore cy'Imana kandi murabe namba mwoshobora guha agaciro mu buzima bwanyu mugeni wa mpemu wa Yesu Kristo bakoze ibimana mwiyumvire sho kimwe mbega ntimukatira nga kugira ngo mukize umubabaro w'umuntu umwe ari wi hariya mwokori n'ibi bita kandi bazobashira hanze ishenge namba mwo ikwiyumva mwene data mukundwa reka ndakugabishe mu izina rya Yesu Kristo bihongunge ubunyene kandi mupfaso ni namba udashobora kwipima n'ibirango mu Kristo atari umukristo asanzwe ariko mu mutima wawe kandi ku buzima bwawe buba icerekana neza na neza urupapuro ruranga ubukwe bw'Imana nga bivuga ko ategerezwa kuba kandi munywanyi ibishengero n'abishengero ryawe ritameze gutyo rishobora kwipima kubisabwa by'Imana by'ijambo ryawe bivemo maze winjire muri Kristo.
Uko nukugabishwa kumugaragara
nituzi gikihe kandi nituzi kikindi gihe ikirya gisagara umusumo kizo kwibira ngaho umunsi gikikiyaga munsi gikikiyaga ewe Kaperenawumu. Yesu yavuze ati wewe wadugijwe n'ijuru uzo korogwa ikuzimu kuko iyaba ibikorwa bihambaye byakorewe Sodomu na Gomora yari guhagarara nuno munsi kandi Sodomu na Gomora iri munsi ikiyaga cy'umunyu kandi Kaperinawumu iri munsi ikiyaga. Ewe wagisagara we wiyita igisagara cy'abamarayika wewe widugije hejuru kandi warungitse umucafu wose ibintu byanduye bigezweho n'ibindi gushikaho ibihugu byose mu mahanga biza gutora umucafu wawe bikawurungika mu mashengero ya meza n'iminara n'ubu kubandanya uko mubikora kubibuka umunsi umwe uzozama munsi y'ikiyaga umatane n'ibyatsi byo munsi yacu kurya kw'ibimamara by'inzuki uburake bw'Imana buriko buratontoma munsi yawe n'igihe kingana gute azokuma ini ikirundo cy'umusenyi umanitse hariya igico kiyaga hakurya ibyina kihangana ibirometero kirenga izogwamo huzure gushika kuyaga Sarton bizoba bibi cyane gusumba umunsi wo wanyuma wa Pampers wihane Los Angeles wihane namwe mwese muheze muhindukirira Imana igihe cy'uburake bwiwe biri ku isi muhunge mu gihe kiri hakiri umwanya wo guhumaze munsi kuri Yesu Kristo. Reka dusenge mana mukunzi igihe mu mpemu yanjye iri kwiranyiganyiga umutima wanje ukorora amoso z'yuko gabishewe mana duhe abagabo n'abagore kutiyumvira yuko ibyo navuze ari bitewe kandi n'abanyeshengero ntibiyumvire ko ari ikintu kinaka cyo guhengama cyane cyo kubagwanya ese bo bama mwami biriko urukundo wewe uranshingira intahe mana mushobora byose yuko nagenza hana hariya muri uru ruhande umwaka ukuyuni nigisha ijambo ryawe nshingira intahe we mana nimba byoshika rino joro n'abagabo yukuri urazi no yerekwa ry'umugeni n'ukuri narafashe izina ryawe kwa riryo mwami kandi narivuze ko yari nikuhora hagize kandi numva yuko ndabizi mwami ibyo niko niko ndabikora. Rero ndagusenga mwami mu izina rya Yesu bikore ko abantu bahinda gashitsi ubwabo iri joro kandi bahunge uburake bugira buze kuko ichabode yanditse ku nzugi zose kandi no mu mahanga yose ikimenyetso cirabura cyabyo carashitsweho hemu w'Imana yarashavuye arahapa kandi arapimwe mu minzane kandi basangwa bahwahutse umunsi mukuru w'umwami Nebukadineza warasubiriye kandi hamwe n'imanza zo kunywa kandi n'abagore batikwije bigita ubwabo abakristo. Ewe mana ewe mana yo mwiju giriri mbabazi isi y'ibyaha n'abantu babanyabyaha mwami nk'uko tumeze iri joro mana ndi kongerageza guhagarara hagati kandi nsaba imbabazi zivuye mu ijuru kugira ngo uvugire muri iri shengero ry'abantu iri joro kandi ukwegere umugeni wawe kumera amagabo mwami kugira ngo ntagendere mu kimenyetso cya nemeri yariyo yose kiretse ijwi ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami Yesu Kristo. Ewe mana biturozereka bimenyekana iri joro kuri uri Imana kandi ku ijambo ryawe ari ukuri mu gihe duhagaze kumugaragari imbere y'aba bantu tubahamagarira kumera magabo ku ijambo ryawe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ndabasengeye mwami bakumenye atankeka nambu genda mu makoraniro yabo kandi ubabwira ibiri mu mitima yabo kandi urazi mwami ibiri ko biraba ubunyene urazi ko ari ukuri ewe mana
kandi ndagusenga mu izina rya Yesu ureke mpe mugera tubere adusengera ubugira kandi mwana kandi ukwegira ikoraniro mwana abo bose banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi n'intama w'imwe biturosewe mwana ndabisabye n'umutima wanjye wose aba bantu mu bisanzwe mwami bumpaye gushika ku giceri cya nyuma bari bafise kugira ngo bashigikire ubutumwa bakoze ikintu cyose bose boye ariko ewe mwana hageze kwifatanya no kwinjira muri ubwo ndasabye ko iri joro ry'ibijoro ryo kubashumbusha kandi usuke mpe mugera wawe kuri iki gikorani ntihabe ugufyinata hamwe n'ugusimba gurika ariko abe ukuboroga ukurira no kwihana kwitwishimikiza inkingi za rutari igihe tubona imanza zisatswa kuri twebwe iri joro bituronse mana ndabisabye bipfuye ku mutima mu izina rya Yesu Kristo mwene data mushikanje si sinzi ibindi novuga nimba nagiriwe ubuntu imbere yanyu kubw'ubuntu bw'Imana nimba munyizera kuba umuvugishwa nawe ubu ni ubwa mbere bishyitse nkabivugira ku mugaragaro ariko numva imburi idasanzwe y'ubwoko bunaka sindabyicuza murabizi sindi sinkora nk'uku nari nakerageje ukuntu mvuga ubwo butuma no kuvuga ibyo bintu nirutse hirya no hino akugira sindabikore ariko byaravuzwe kandi bizohagarara ku munsi w'urubanza nk'icabona cy'uko navuze ukuri ukoni ni guhora hagize yo pentekote iruka mukize ubugingo bwanyu nimwirukire mu nkingi z'igicaniro hanyuma muboroge igihe kitararangira kuko igihe kizoshika aho muzoboroga ntihagire ikibafasha kukwi Esawu yagerageje kuronka ikibanza cy'ubusamuragwa bwiwe kandi ntiyashobora kukironka ndakuragije yo California yo ikoraniro ry'abagwizatunga ubu butumwa bwiza bwuzuye mwebwe nkunda mwebwe nitangiye n'umutima wanje wose ndabashikaniye Yesu Kristo rino joro ni mumuhungire ko ntimumureke umugwanizi ngo abakure kuri ibi mubigumane kugeza na mujujwe mpe mugera mu bwami ku buryo muzoza kuri iri jambo rizokorora mwebwe bakore rizoba gorora mwebwe bagabo nimba muvuga ko mwarose mpe mugera hanyuma ntimwifatanye naryo n'iryo jambo n'iyi mpe miri muri mwebwe mpe mu Imana ari ku ijambo ryayo ijambo ryasizwe ya mbya Mesi y'umugeni ategerezwa kuba Mesi ya mutoye ijambo risizwe nimuze duhagarare mu izina ry'umwami Yesu Kristo nimwasubira kumva ijwi ryanje ariko Imana ibishatse ndiko ni gura kuja muri Afrika mukanya gato birashoboka ko ntazogaruka sindabiza ariko ndabibabwiye n'umutima wanje wose narabibabwiye ukuri sindareka kubamenyesha ikintu cyose Imana yambwiye kuvuga narabivuze mu izina ry'umwami ni gihe cy'ubwitonzi budasanzwe Esifisi uko nobivuga nagerageje kuva ahavugirwa ubutumwa inshuro zitatu cyangwa zine kandi sinshobora kubikora iki ni gihe cy'ubwitonzi ntimuze mwigere mu byibagira iki ni cyo gihe nkumbura Imana ishobora kuba iri kwirahamagara irya nyuma sindabizi izobwira umuhamagaro wayo wa nyuma ryari sindabizi ariko ndiko ndababwira bijanye na kwa kwerekwa bigaragaza nkaho wa mugeni amaze kwitegura nimwitegereza ry'amashengero ariko yinjira igihe inkumi y'ikijujiza kurondera amavuta ntiyayaronse umugeni yari injiza mugwa ryarabaye mu gihe bari bagiye kugura amavuta umukwaraza mbega murasinziriye nimuvyuke n'ingoga hanyuma mwisubire ko maze dusenga umwe wese nk'uko twabaye turi ku mviro uyu munota mu izina ry'umwami nimuze dusenga umwe wese mu buryo bwiwe mana mushobora byose tugirira ikigongwe mwami ngirira ikigongwe tugirira ikigongwe twese byoba bimaze iki ibyo twokora byose hamwe twonanirirwa muri ibi bintu ndahagaze nsaba imbabazi ewe mwami mbere yuko iki gisagara gihambaye cibira munsi y'ikiyaga hanyuma imanza z'imana zika bura izo nkengera ndasabye mana ko wo hamagara umugeni wawe ndabara mukije ndabakuragije rero mu izina rya Yesu Kristo.